mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kubera iki Betelehemu ntoya bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe 1963 i Phoenix Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni byiza kuba ngaha iki gitondo kandi ubu nibaza ko tugiye kuronka umuntu adasanzwe mwene Data Williams yari yambwiye umuntu wo mu ishengero ryiwe.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, "Draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my
iki nicyo tubereye ngaho iki gitondo kuzuza ibikombe byacu ucuduze mwami. Aka niko karyo konyine tujya kugira ko gusaba ibi hazoza igihe aho tuzoba turi ku rundi ruhande, kandi rero ntituzoronka ako karyo. Rero mu gihe tugafise kandi dufise ibyiyumviro birashe, nibaza ko kimwe mu bintu by'ingirakamaro gusumba ibindi umuntu ari we wese ashobora gukora mu gihe Imana yaduhaye ako karyo ko kubikora no kubikora no kuzuza ibikombe byacu ubu n'urukundo n'imbabazi byayo. Hariho umwe yabanye natwe hashize igihe atari kirekire cyane, ahubwo kandi yarapfuye. Rero n'umubabaro mwinshi mu mitima yacu kubwa mwene Data Williams. Ni se wa mwene Data Williams umukuru w'ishami ryo ngaha. Mbega so yari afise imyaka ingahe mwene Data Williams? 88. itegerezwa kuba ari 18 ndibaza inyuma ya Yoya yoba ego imyaka 18 inyuma y'igihe cyasezeranye umugabo y'uwintware ntagiye kinini yakuva ico gihe yicaye mu gikorane namubwiye kandi atagusuzugura mwene data Williams navuze nti usa naho ukiri mutoya gusumba umuhungu wawe kare ibyo byerekana gusa ko turi ngaho no munsi maze jo ntitube ngaha ntituzoba igihe uyo mwanya uzozira igihe uri kuraza ariko turazi kuri kuraza ariko ndiyumvira ariko ubuzima ni ikintu gihambaye n'ubuzima n'amahirwe twaragize ingorane ikomeye y'umwe yaza mu ishengero ryacu igihe kirekire wo muri Chicago yishwe urya munsi aje muhira mama yari hafi ndibaza y'imyaka 70 kandi we n'umugabo wiwe bari mu rugendo hari ya kansase misuri rumwe baca mu gihuhusi cashereka umugabo yatwara imodoka itinzire iso izosi ryaciye rivunika ko kanya rero ntituzi guhasa igihe ibi bizi igihe na bampamagariye kubivuga kandi nahamagaye abana bose mu mihinga ngo yose y'igihugu ndababwira tanke kandi nk'umungere wabo anari umwe mu bategerezwa kubibamenyesha ekwiyumvira ukuntu dushobora kugenda n'ingoga kandi rero hariya hare agasanduku k'imbombo yankoreye kandi yampaye haraciye nk'imyaka kubona gusa utuntu dushobora kurandurwa ariko nimba ibyo namba muri ubu buzima ariho honyine twari duvise ibyizigiro twaba turi abantu bagoye yobu yavuze igice cya 14 tiyo icyo mukampisha ikuzimu ukandindira hihishije mbega mwarigeze mubona ukuntu ibidukikije bishinga intahe imirimana tubona ibita amababi yakoroka ava ku biti kandi ubuzima mu giti bumanuka mu ivu nk'imva kandi buguma hariya gushikaho uburake bw'urushana burengana hanyuma bukagaruka ubugira kandi buzanye ubuzima bushasha ni ntahe ko tubaho ubugira kandi izuba riraseruka mu gitondo nk'umwana mutoya rifise intege nke haheza akanya n'igihe riri mu ishurwe ryisumbuye hanyuma ku murango riri mu nkomezi zyaryo hanyuma ku muhinga muritangura guhindukirira urundi ruhande hanyuma ku mugoroba risubira kugira intege nke maze rigapfa ariko iryo si ryo herezo ry'izuba riragaruka ubugira kandi igitondo gikurikira gushinga intahe ku rundi runga ako hariho ubuzima urupfu guhambwa ni ukuzuka n'ibidukikije ahantu hose bivuga kuri we kandi ibidukikije ni ntahe ikomeye mu bundi buryo ni ukuvuga ko tudashobora kugira ubuzima bw'izuka kiretse bukorera intumbero y'Imana ubunambura ubuto rutewe kandi urwo rubuto rukamera rurondoka ishurwe rishasha ariko namba rutameze ntiruzorondoka ishurwe rishasha namba rudakorera intumbero y'Imana yamara si ukubera gusa ari ishurwe rimera ni ukubera rikorera intumbero y'Imana iyo niyo mpamvu izuba riseruka ni ukubera rikorera intumbero y'Imana kandi tubyuka igihe dukorera intumbero y'Imana nibaza ko mwene data Williams yakorera intumbero y'Imana mu buzima umubyeyi wiwe kandi ndabona umufasha wiwe mukundwa umupfasoni Williams yicaye ngaha umutware nyawe iyo ni imwe mu ntumbero z'Imana umubyeyi imwe mu ntumbero z'Imana kandi yahawe Imana na mwemuyera intumbero nyamukuru y'Imana rero kuvuga ko mwene data Williams atazovyuka akandi asubira abe hamwe natwe twotegerezwa kuvuga ko atakumanuka kw'amazi y'igiti ataguseruka kw'izuba ikintu cyose kivuga ukuzuka kwiwe ubugira kandi akuba hamwe natwe ubugira kandi ikintu cyose ubwa mbere izuba amashugwe ibidukikije ubuzima bw'ibimera ikintu cyose kikavuga akandi rero ijambo ry'Imana riramuvugira rero iruhande y'ibyo kwizera nyine kuri mu mitima yacu utera ko tuzomubona ubugira kandi iruhande iruhura ubugingo iwe nki ndamukanyo ntoya gusa kuri we yicaranye natwe rimwe duha aguruka kanya gatoye data wo mwijuru ntitwigeze na rimwe tugerageza kugira ikoraniro nkiri intumbero gusa yo kubonwa canke kumvirizwa igihe cyose tuza hamwe kubwo gushira hejuru umwana wawe Yesu Kristo no gushinga intahe kuri abo bamufise ku buryo bwo mubona turi mitima yacu iremerewe kubwabo basigaye inyuma kubera ukugenda kwa mwene data umwe yicaranye natwe haraheze igihe gitoya yicaye kenshi neza muri irishami nyene ariko twizeye ko wamuretse akabaho ubuzima bwiwe bwuzuye kandi ubugingo bwe buri kumwe nawe uno munsi umuhumurewe data gushika urya munsi igihe tuzomubone bugira kandi uhezagira umuhungu wewe nga abana biwe mukenyezi we mukundwa nabo bamukunda kandi abo ni twebwe twese data kandi se twomenye ibiko natwe turi goyigoyi kandi ko dutegerezwa kugenda umunsi umwe rero reka twitegure ubwacu kubw'igihe gihambaye kandi namba ho bahari ha bamwe ngaha muri iki gitondo batateguriwe ibintu bishikanye nese uyu muwoba uwo munsi aho baja kuvuga ngo ewe mwami kandi bongere bamere kuri we nka mwemu yera kuko tubisavye mu izina rya Yesu amen nimwicare ubu dushaka gutanga amatangazo makeyi umukenyezi wanje yicaye inyuma hari iki gitondo namubwiye navuze nti mukunzi sinzoba ndahari mu gihe cy'ibifungurwa byo mu gitondo twategerezwa kuja mu gisagara no gukora ibintu bimwe kandi navuze nti nzoba nasohotse isaha zine yarandavye navuze nti namba ntazoba nasohotse isaha zine kugurira imyambaro mishashi itatu witoreye kubw'ibyo ndandazi bigiye kuba ndamufitiye umwenda w'imyambaro itatu bunyene kuko isaha zine ziburi iminota mirongo ibiri ubareko ndaja kugerageza kunyarutsa uko bishoboka turanezerewe kuba ngahiye ariko hamwe namwe iki gitondo bene data kandi turabatumiye ku wa mbere joro kudugi Yerusalem Tucson kumusi mukuru hariya murabona Phoenix iri mu kiyaya nka Yeriko Tucson aho mbiri mu kumusozi yo ni Yerusalem uri ega toni ni kukata muntu avuga amen ngaha ngaha ubu ndi mu mutego toni nta nubwo yiyerekanye yemwe jo muku wa mbere mu ijoro hari umunsi mukuri Tucson kandi atanke katwonezerwa muri rya micungararo ko mwo kwinjira maze mukaturaba icigwa canjira ijoro umwama bishatse ni twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko twaje kumusenga kandi rero kwigenekerezo rya 19 ry'uku kwezi cyangwa kwezi kuza ahubwo igenekerezo rya 19 zo kwanzero ndatangura umuvyuro ngaha muri iki cumba mada ininga kandi kwigenekereza rya 19:221 hanyuma rero kuri 22 ndibaza hatangura 23 mfise amajorane ngaha nk'umuvyuro benshi muri mwebwe bene data bakozi b'Imana tankeka turanezerewe kubagira hamwe natwe iki gitondo kandi turabatumiye n'urweze kuzana abantu banyu bamwe cyane cyane no kuvuga abo munsi ngaha mu gisagara batazi Yesu nk'umukiza wabo kandi rero ubwa kabiri akuri abo barwaye kandi bizeye ku Imana yishura amasengesho dutumbera gusengera abagwaye muri icyo gihe neza imbere y'uko igikorane gihambaye mu rwego rw'igihugu kibera ngaha guhera ku igenekerezo rya 22 kandi ndazi neza ko mushaka kumva ibyo kuko hazoba harabazofata ijambo badasaba kandi ndazi neza ko muzogira ibihe byiza rero iki gitondo niyumviriye kuvuga ngaha kuri iri shami Phoenix raba hamwe harabantu ku mutima wanje ndakunda Phoenix nari ngaha igihe nari umuhungu mutoye ngaha nyene haruguru iweke buri kandi nabaye ngaha hepfo ku ibarabara i16 rya Hashwao ico gihe hari ubugaragwa ariko ndabona ko ari mu gisagara neza kandi yemwe by'ukuri hagati hagati igisagara bijya kwereka yuko hari igihe cy'impinduka impinduka ariko hari ikintu kimwe kuvuga ko muri iki gitondo n'udahinduka uwo ni Imana Imana mu mugambi wa ijambo ryayo ntigera ihinduka ibihe birahinduka abantu barahinduka uburyo ibintu bitunganijwe birahinduka ariko Imana ntigera ihinduka Imana yayo iguma ari yayindi kandi niyumviriye bijyanye n'uko twotegereje igihe cya Noweli yuko two nkumbure novuga ku butumwa bwa Noweli kandi rero namba muvize Bibiliya zanyu mukaba mukunda gusoma rimwe narimwe abantu barabikunda gukurikira bavuga butumwa cyangwa ubutumwa nshaka gusoma mu butumwa bwiza bwo Matayo igice cya kwigice gitoya cijambo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudara ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu barababaza batumwami w'Abayuda yavutse ari hehe kuko twabonye nyenyeri yiwe turi burasirazuba none tukaba twazanye no kumushengerera. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Bati, Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko ibyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo, kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko muri wewe hazovuganza ni wazoragira abantu banje b'Abisirayeli. Umwami yongera imigisha yiwe kuri uku gusoma ijambo ryiwe. Rero ubu hamwe n'ibyo byanditswe ngaha n'ibyanditswe byo kwisunga, nifuza ko mwumviriza mudasamara na mbakanya gato icigwa ku Beriki Betelehemu ntoya. Murazi kuri Noweli niyumvira yuko twese benshi cyane muri twebwe, sinovuga bose ariko benshi cyane muri twebwe batakaje agaciro kuri icyo gihe. Noweli aricyo nk'uko mbona aha hanze n'ibiti by'ibigazi byasharijwe, kandi mu buseruko camara igiti cijwarika canke giti yotahaye, kandi amezi canke amayinga bambe nkumbure nk'ukwezi kumwe canke amayinga atandatu yuko Noweli itangura vyamara sharizona bihambaye babigize ubudu dandazwa mu gishingo cy'ibyo bisigura by'ukuri. Ese nizera yuko Kristo yavutse ku itariki 25 za Kigarama? Ese ndavyizera na gatoya? Ntibyoshoboka ko ivyo bintu biba. Imisozi y'i Yudaya iba yuzuye sheregi nyinshi, emwe sheregi nyinshi cyane mu kwezi kwa Kigarama hari y'i Yudaya, ariko tubona twa twize kahise yuko Kristo adashobora kuba yavutse mu mpeshi nkumbure nko muri ndamukiza rusama canke nkaho, ariko igihe byahindugwa ibibara bizanye igihe umukristo babwahindura mu Buromani abashize ku isabukuru y'amavuka y'Imana zuba, ariyo yaba igeze kuzuba kuri 25 kuva muri 21 kushitsa 25 zo kwa Kigarama. Izuba rinenze neza hafi ya byose birahinduka. Rero ivyo isabukuru y'amavuka y'Imana zuba ku bw'ivyo bayihinduye umwana w'Imana. Ariko mwibuka uwo munsi wo wari wo wose ntitugenda twakuye kuko kwera kwavyo kotegerejwe kuba aho Satani yatunyaza ibi yagize urudandazwa rukomeye na Père Noël yakuyemo ikintu cyose cy'ugusenga, kandi byabaye umunsi nka Pasika nkutwana tw'inkwavu n'imbata zi bararyiroza ryibararyiro. Kandi none iyo bihuriye hehe gapa na Pasika? Ibyo bihuriye hehe n'ukuzuka kwa Kristo? Nicyo kimwe nyene ku isi uyu munsi bana bimwe barashobora kubwibwira byinshi kuri Daniel Crocker kurushuko boshobora kuvuga Yesu Kristo. Dushobora kubabwira byinshi ku muntu aho nyanga amategeko umuntu umwe w'umwicanyi wo mu minsi yaheze kurushuko, bashobora kubabwira ku mwami w'ubugingo yavutse hareze binjani 19, ariko icyo ntibikuraho ikintu cy'ukuri muri twebwe abakristo. Murabona igihe cyose umuco waka neza uko ushoboye mu mwizu, muravyo uravya mu bidere byuzuye ibicu mu ijoro, werekana ko hashobora kuba umuco mwiza, kandi iyo mico waka umuco waka ntubona izuba ryaka ntukenera amatara cyane, ariko mwiza wongereranye itara ritoya rizo rushiriza kumurika mu mwiza. Umwiza wongerekanye birushiriza kuba byiza ryigaragaza neza kurushiriza. Rero ibyo bihakwa kuba twebwe abakristo twoshegerezwe kuba dushinga inayi icubahiro cy'Imana kubw'uduha umwana wayo Noweli yotegerejwe kuba ikintu cyiharije. Twebwe abakristo twoke uko bisa kose bizotuma yaka kurusha rwose iyi si yose yuzuye ibisharizo dufise Kristo, kandi icyo nicyo twoshegerejwe kureka kikaba muri iki gihe cy'umwiza tubayemo ubu. Turiyumvira ingene Imana kora ibintu mu buryo budasanzwe, kuko ubwayo ntisanzwe. Imana ntisanzwe, yo ni insigabwenge yitagira itanguriro n'iherezo kuri twebwe. Dufise itanguriro n'iherezo ku bw'ibyo icyo ari cyo cyose ikoze mu rwego rwacyo ntikiba gisanzwe. Kandi Imana irahambaye cyane ku buryo ifata ibintu bitamenyekana byo ku isi kugira ngo yimenyekanishe iciye muri byo. turabona ngaha mu kigwa canje cha kubera iki Betelehemu ntoya irya ntoya kurusha ibindi biyudaya hose abaganwa bo mu bihya bisindi bisagara by'Yudaya kuko Imana yahisemwo kurungi ku mwana wayo aho hantu nibyo dushaka kuvuga ko Imana ifata ibintu by'isi nibaza yuko ibyanditswe bivuga ngo Imana yahimbawe gufatisha ibintu bitamenyekana ubupfu bw'ivyizegwa ivyo tugira ibihambaye Imana ivyita ubupfu ivyo duhi icubahiro cyane Imana ivuga yuko ari iby'imbura kimazi kandi ibyo twiyumvira yo atakimaze ibifise Imana ibihe icubahiro nariko ndibaza gusa imbere y'ivuka ry'umwami wacu igihe abahanuzi bose n'abandi bandi bariko bavuga ku byerekeye integuro izoti ngene umusozi wose uzomanurwa n'ahantu hateze hakatuzwa n'imisozi izosimba simba nk'inyana n'amababi akazo akoma amashi kandi yari umukozi w'Imana umuhanuzi yitwa Yohana yapfuye mu bugaragwa si mu ishuri rya teoloji y'ubwanwa bwuzuye mu maso yiwe n'igice cy'urushato rw'intama simu muzu z'abakuru b'abanyamadini yaraje kandi avuga ati ubwami bw'Imana buri hafi kandi abantu ba byarabagora gutahura umuntu nk'uyo atabiranga uburyo na bumwe akoreramo ikintu icyo ari cyo cyose yabarimo nta karati iryo ari ryo ryose ryo gufatanya cyane idini iryo ari ryo ryose rimushigikiye ubutumwa bwari buha mbaye rwose ntiyofashe umuntu Imana yamwishirije hanze mu bugaragwa ubutumwa bwiwe ntibwari bufise urufatiro rw'imvugo ya teolojia yavuze inzoka iti inzoka nibiti kandi ibyo nibyo yari yamenyereye kubona mu bidukikije ingene bikora kandi iyo niyo nzira yabandanije ese nk'umuntu w'umukuru w'idini ariko nk'umuntu wo mwishamba kandi abantu bashoboye kumutahura bigoye bashoboye kumutahura bigoye ntiyarafise na rutari kandi nkumbure ntiyigeze aro ikaze na hamwe ariko yigishiriza ku nkengera za Yorodani nkumbura hanze mu byondo bimushika hagati ya mava ariko abantu baraje kumwumva barya bari mvuga mu kuri mu mitima yabo bashaka kumva kuko cari ikintu gitandukanye gifise ijwi ry'ukuri muri co umuntu dutegerezwa kuba gusa twegereje kuvuka kwa Kristo ubutumwa bwacu dutegerezwa kugira ijwi ry'ukuri muri bwo butuma abantu bagira inyota yo akumuronka Imana yatoye uwo muntu asanzwe atize nta munsi n'umwe mu ishuri yari ntiyayiroyemo kandi yamari mukuru rwose hagati y'abahanuzi bose bize akubaho kuko Imana yimenyekanisha ubwayo mu bintu bitamenyekana igihe Yesu yatura abigishwa biwe byari uko hari abantu benshi bashoboye kurusha igikorwa abo bigishwa hari abakuru b'amadini ntiyigeze ahamagara n'umwe bari abakuru b'amadini muri gihe cyabo abantu bahambaye abahereza abatunzi biza abantu bashimwe ariko ntiyigeze ahamagara n'umwe yatoye abarovyi abatoza kori n'abandi batwarwa ubutumwa bwiwe na ntarya koruko mu minsi ya Nowa yatoye umurimyi gusa umurimyi asanzwe ngo atangaze irimburwa ry'ico gihe umurimyi asanzwe si umukuru w'idini gusa umurimyi mu minsi ya Nowa yatoye ndasabye imbabazi mu minsi ya Mose yatoye impunzi y'umugurano si umukuru w'idini kandi yamuretse aja hanze gushika ahagijwe hanze inyuma y'ubugaragwa atakaza ubumenyi hanyuma amubonekere mu gisaka cya kumuriro hanyuma arumurungikiye epfo n'inkoni igoramye mu kiganza ciwe gufata igihu yari yahunze murabona Imana ifata ibintu bidasanzwe ikabyiyerekaniramwo murabona ifata ibyayo ni gusa ijambo ryayo yani isi iyikuye mu bintu bikora bitaboneka haciye iminsi mikeyi nari mu nyubako y'amakoraniro muri isi kimwe mu bikorane bihambaye n'iby'i New York kandi nariko numva igisomwa cyo muri ya Esterne yavuga ibyerekeye uyu mugwi w'inyenyeri ko yavuze ko byafashe imyaka imiliyoni 150 y'imyaka y'umuco kuzishikira n'imyaka imiliyoni 150 yo kugaruka kandi rero gusa nari yumviriye imiliyoni 150 y'imyaka y'umuciyo yashobora kuba imyaka 3000 y'imyaka y'umuco kandi ge ugarutse aha woshoboye kugenda imyaka 5 gusa yumvire yemwe ingene umuco ugendana n'ingoga ibirometero 3000 ku munota hanyuma wiyumvira imyaka imiliyaridi na triyoni y'imyaka wotwara kugira tujeyo hanyuma tugaruke 120 miliyoni 300 n'iyi myaka kayu mucho kandi ivyo nokumugwe winyenyeri gusi izimana yashushe mu biganza byayo kandi yaremye giye kirekere kitoharugwa mu giye cy'imyaka y'umuco cyane kandi yaraba hasi ngo izibone rero uyu murusiya yavuze ko yari hafi birometero amajana abiri na mirongo ine canke amajana atatu na mirongo ibiri mu kirere hanyuma avuga ko atigeze abona imana canke abamarayika mbega umuntu ashobora kuronka ibintu gute mbega kandi rero mwiyumvire izi miliyaridi na triyoni y'imyaka kandi gusa imyaka mirongo itatu uvuye hano mbega yakoze iki kwinjira mu bihe bidashira bavuga yuko uyu muntu agendera mu bigendajuru yaraduze gusa yabaye hariya hejuru amasaha menshi agenda ku isi yose inshuro icumi n'indwi canke igenda nk'icyo bavuze yuko atigeze ntiyabaye umwanya muto mu buzima bw'iyo yajana n'umwanya rero murabona mwinjire mu bihe bidashira ubwo n'ubukuru bw'Imana ibyiyumviro byacu ntibishobora kwiyumvira ko ari uguhambaye kandi rero iyo yiteguye kwishyura ubwayo ibigira ibyiyoroheje ifata ibintu bisanzwe mu gukora ibyo kwicisha bugufi kwayo Dawidi yari unuwa uwo mu bana b'indwi bose ba Isaya yabaye umwana wa nyuma yazanywe imbere y'umuhanuzi yemwe nk'inshuti ziwe bwite zarashoboye gutwenga ntibashobora kwiyumvira ingene ako kandi na Dawidi kimishatsi benjutse bitugu bihengamye umuntu nk'uyo w'imishatsi benjutse ko yobaye umwami w'Isirayeli yashobora kuba atasa nk'umwami kuri abo bantu ariko gatangiye kayasa nk'umwami ku mana kuko bobo yamuburo bantu jamavuta yo kuba umwami uko biri kose murabona yafashe umuntu ataca amaze mu muryango wa Dawidi canke mu muryango wa Isayi kugira abami ikintu isi yahakana yarahindukiye murungika n'ubugira kandi kwitwarira ikintama yabyaye umuhungu wiwe wa mbere umuhungu yasa n'uko komeye ahambaye nk'umbure yari gushobora guhagarara amaze agasa n'umwami w'Isirayeli kandi uwo niwe biyumvira ko yoberwa afise igitsibo mu mutwe wiwe uwo niwe yari kurongora akambara imyambaro abami maze agatwara inkoni maze agashobora gutwara inkoni n'ikintu icyo ari cyo cyose kubi bereye gukorwa n'umwami yabonekana nk'ubereye mu maso y'abantu ariko umuhanuzi warobanujwe amavuta mu kiganza cyo yavuze ati nta wundi ufise hanyuma yarabazanye umwumwe gushikaho mu nyuma yavuze ati nta wundi ufise yavuze ati ndafise umwariko nkumbura ashobora kuba ataca amaze n'umuntu w'ubwoko bunaka yumye twamutoye hari ariko aragira intama yavuze ati genda mumuzane hanyuma ubwo nyene yaguye mu maso y'umuhanuzi yarobanujwe amavuta yasutse amavuta ku mutwe wiwe hanyuma yirutse kumusangane yavuze ati uwo ni w'Imana yahisemwo murabona ntibyamara ibigayagaya by'isi ni uguhitamwo kw'Imana kandi kubwo ubuntu yaraduhisemwo rero turakengurutse kubwiye muri iki gitondo kandi ntibisaba ibintu ntubiyagayaga ibyambaye mu isi uwicishije abo gufashobora kuba umusabyi wa kristi ifata umuntu umuntu akayiteguye imana yamurobanje amavuta murabona ifata ibintu bitoya none ni kuko yafashe Betelehemu ntoya byasa yuko yari ikibanza gihambaye y'umwami umwami w'abamahambaye yari gushobora kubivukiramo mu bisanzwe iyo duteguye urubanza hano ku isi dutegerezwa kugira ikintu gikomeye ikintu ikiyagayaga cyane dushobora kwiyumvira kurusha mu bibanza bikomeye maze tugakoresha amahera menshi kandi ibintu byateguwe neza uwo nibwo buryo tubikora ariko Imana ntibikora muri ubwo buryo ifata ikintu ataco kimaze maze igashobora kuyerekana ko ari yishoboye yuko ishobora namba yari gushobora gufata umuhereze mukuru cyangwa umuntu yigishijwe neza mu bihe yari kwaraha magari ntumwa namba yari gufata ibyo aho mu gikingo cy'uburo byatacazi atazi atari no gushobora kwandika izina ryiwe bari gushobora kuvuga bati yo murabona mu bumenyi bwawe ningira kamara ariko Imana yafashe umuntu adashobora kwandika izina ryiwe yafashe ikintu ekinaka yashobora kuronka mu kibanza ciwe ikintu yari gushobora kuronkamwo ikintu kinaka muri co ukwerekana ko yari Imana dushitse ahantu aho dutahura ko ataco tumaze rero nimuje mu bibanza by'Imana hanyuma arashobora kuba bumba maze akabagira uko ashaka ko mubariko mugiye twumva ko turi abantu dubashoboye rero ntimuzokwigera mushika hano na hamwe ntimushobora no kuja mu biganza by'Imana gushika dutahuye ko ataco tumaze umwe mu bakobwa banje yari kwarabaza ubuheruka kubijanye na kamaro navuze yemwe tuvuze kubijanye n'umuntu wikira kamara rero umukuru w'igihugu yari yishwe kandi imitima yacu yari itunujwe nabyo kandi navuze ni rero yari umuntu wingira kamara ibinyamakuru byarabivuze imbonesha kurera bivuze ko byafutwa igihugu amamiliyaridi n'amamiliyaridi kugira bayimenyekanishe ivyo nivyo ivyo birabaraba ariko uyu mwigisha araciririse w'umupenekoti wo muri Karivuru Karori n'uwo muntu yaborewe nyinji ya afisi nkoha hamagara umugore wiwe acaramurasa neza na neza kuri ya rutaraca arasa n'umugore wiwe nawe nyene acara Arira sabari nyuma mugache eke kinyama kururera. Deka anda kubgire mgene tatu ko. Vjoba biri kosu shaka kumenya kamaro ufise. Nabgi ya wakoga kanje gatoyani. Injizuru toke guawe mundo wa yamazi. Mazu chukura muche. Ugerageza kuronderi kindogo muriyo. Nacho tumaze. Harigusu mge ashobo yuoni. Mana dutegerezu kakufibu kaniwe. Wenyene. Ebzabone kananghu ko. Iyo bari gusha umuntu yamye arondera ku mwami yovuka ahari ibibanza bihambaye byo gusengeramwe n'ibibanza bihamba byakayise ku mwami mu gishingo cy'Ibetireyemu ntoye ibibanza nka karorero kashiro aturazaho duci gihe tujabutse Yorodani tugana hariya muri Palestina hisandu wisezera ryabitswe ku bw'abantu baho ho gusengerwa canke igirugari Siyoni Siyoni nikibanza gihambaye na girugari nayo canke igisagara gihambaye Yerusalemu aha bakuru bose bahurira abatwara imitumba bisa nkaho bari gushinga ahantu Yerusalemu kugira umwami azo havukire namba bakeneya ahantu ahantu amateka muri kaise canka ahantu hahambaye ho niho abakuru b'imitima b'imitumba b'amadini baba b'amadini yaba umwami yaje ko yaje guserukira amadini ya kandi gihe yakubikora aho mu muronderera ahantu Yerusalemu canka ivyo muri ivyo bibanza bihambaye yavuka i Betlehem igisagara gitoya mu bindi nwe mutoya mu baganwa abayuda kuko muri we hazovuka uganza ni wazora giza abantu bane kandi iyo seremai ikomeye n'ibindi bisagara bihambaye byaranswe
but out of these shall come a governor that shall rule my people and this great proud Jerusalem and all the other cities was rejected.
Echange nkumbure bari gushobora gutora ibibanza by'ubuhungiro ibibanza bihambaye nka Hebron Kadeshi canke Ramoti Gileya imwe muri ivyo bisagara by'ubuhungiro kuko yategerezwa kuba ubuhungiro bwacu iyo batwari gushobora kubishira mu vyumviro vyacu twari gushobora gufata kuvuga rero ubu kumwami ahambaye agiye kuza zoba ubuhungiro bwacu yarakwiriye kuvukira muri bijya bibanza by'ivyibutso by'ubuhungiro nka Ramoti Gileya canke Kadeshi canke ikimwe muri izo twari dukwiye kugerageza kubishira mu vyumviro vyacu nkuko ariko murabona Imana ifise ubundi bwo ryo bwo gukora ibintu irazi ngene ikora ibintu neza rero ni kubw'ivyiyumviro by'Imana n'ububasha bw'Imana turazi kugerageza kuvuga igituma ivyo byashitse kuko ibintu byose bikorera neza na neza bijanye n'integuro y'Imana ihambaye kandi ishaka abantu muri ngahe Phoenix canke mu micungararo yawo kugerageza gutahura ibimwe bikayuka Imana irazi ivyo iri kwirakora murabona kandi ikoresha ibintu bisanzwe kugira ibishitse kuko nambikoze ikintu kinakikoresheje ikintu gihambaye rero Imana ntiyigera ikora ibintu nk'uko ntiyigeze ikora gutyo kuva muri kahise kose ko muri bibiri Imana ntiyigeze ikora ikintu ntiyigeze na rimwe ifata umugwi w'abantu kugira ibukoresha ikintu kinaka Imana ikoresha umuntu ku giti ciwe uburumwe we w'umuntu umwe kandi Imana ntiyigera ihindura integuro yayo kuko integuro yayo ya mbere yamitegererezwa akuguma kuri iyo integuro mugiye cyane yari ifise umuntu umwe gusa no wigihe yasohora abisirayeli yari ifise umuntu umwe muri yari Mose turazi badatani n'abandi bagerageje kwiyumvira rero yuko bari bafise ububasha bumwe n'ibindi murazi byabashikiye iminsi n'ukuza k'umwami iminsi ya Yohana umubatizi n'abantu batandukanye yari afise umuntu umwe Yohana nka nawe kandi korana natwe kino giye nk'umuntu ku giti ciwe atari nk'umugo umuntu umwe nahanje nawe ukungene tuzore rungika imbere rirenguka imbere y'Imana kuko ariko akorana na jewe na wewe nka muntu ku giti caba atari nk'umugwi atari nk'ishengero dini dukoma ariko nka wewe na jewe nk'abantu ku giti cabo rero Yosuwa mu kugabura igihugu yahaye Yuda ahantu hatoya benshi muri mwebwe ndafise ahantu navyanditse habivuga ariko twese turabizi yuko ahantu uri mwikona kandi cari kibanza gitoya gusa bahawe Yosuwa mu gihe bariko baragabura igihugu yatanzaho kuba bwoko bwa Yuda kandi rero igihe Isirayeli yaca bukuruzi rwa Yorodani rero nimugerageze gutahura ibigihe Isirayeli yinjiye mu gihugu igihugu cy'isezerano hariho umugore w'umunyamahanga tuzitwa Rahabu Maraya hanyuma yasabye ikigongwe maze araronka imbabazi yaronse ikigongwe mu gihe yagumye munsi ya ka kagozi gasa n'agahama kandi iyo niyo nzira yonyine yashobora kuronkamwe imbabazi Chari kimenyetso kimenyetso gitanzwe kuri we. Turafise kimenyetso kinimo gihe turi mu mutekano mu gihe tuguma munsi ya kakagozi gaha sanagahama maraso ya Yesu Kristo turi n'umuntu kugiticiwe atari nk'umugwi ariko nk'umuntu kugiticiwe twese hamwe dutegerezwa kuguma munsi ya kakagozi gasa nk'amaraso ya Yesu Kristo. Kandi rero yurahaba amaze kurokorwa yinjije abantu biwe bose ikintu cari munsi yakarya kakagozi cararokowe nk'akurya igihe Imana muri Egiputa igihe bari munsi ya yamaraso bararokotse abari bose munsi ya kakagozi kagahama bararokotse abari munsi ya maraso ya Yesu bararokotse abandi batari munsi yayo barazimiye kandi biteguriye gutikira kandi tubona yuko ubu mu gukora ivyo turatahura biciye muri kaise yarahejeje umugeneral umwe sinzi zina ryiwe ubunyene mu gisoda ca Israel kandi vyaheza arongowe n'uwo mugabo kandi baciye baza ngahi ruhande yakakabanza gatoya n'umuhungu we Salomo niwe yagani yakunduye Betelehemu murabona umunyamahanga yiyunga navyo mu ntanga umunyamahanga Rahabu Maraya. Rero tubona yuko Salomo yakoze ari we yatanguje iki gisagara gitoya ca Betelehemu hanyuma vyara Bowazi kandi Bowazi niwe yarongoye Rusi uyundi munyamahanga kandi rero turiko turakurikirana aya mamukuru Rusi yaronse yari umunyamo wabukazi kandi arongogwa na Bowazi hanyuma za muri iki gisagara gitoya mu gihe kigenya gusa. Yo, yesingene hamwe tworonse akanya gakwinyiki gitondo kugeza kuri ivyo nogiriye umugore wanje teni gimpuzu zitandatu inyuma ya ariko gusa ngume kuri iki cigwa nawo magereranywa n'ishengero ry'abaorthodoxe yari yarahunze kubwa ikigoyi yambukira mu bwijijemo wabo kumwe akubushwa bagira kwa Isirayeli hanze mu mahanga yose hanyuma rero igihe yagaruka yagarukanye Rusi umunyamo wabo kazi kandi yagarutse gusa mu gihe cigenya uko je hamwe kwigenya rya mbere uko niko rya shengero ry'abanyamahanga riza kumana mu gihe kigenya ubugira kandi mbega ishusho nziza nga hanyuma akani nawe Bowazi babiranye hanyuma umuhungu wabo w'intwari Obedi yavukiye hariya nawe nta arabyara hanyuma umuhungu wiwe umwuzukuru wiwe Isayi yandurutse kuri Obedi hariya nyene niho yavyariye Dawidi umuhungu we umwami Dawidi niho yagaragariye.
There also he begat David, his son.
Nimwitegereze uru rukurikirane rero uhereye kuri Rahabu Maraya umuhungu wiwe niwe yagitanguje muri cyo muri havuye Bowazi nawe nyene yinjije uyundi munyamahanga hanyuma muri Bowazi hamuka Isayi kandi kuri Isayi niho hamutse Dawidi hanyuma Dawidi ahanyene muri y'i Betelehemu nyene ntoya niho yarobanuriyozwa amavuta n'uvugishwa n'Imana ngo abumwami wa Isirayeli. Ibi bintu byose muri mwe mu byashijwe amaso y'isi byashikira muri iki gisagara gitoya cha Betelehemu murabona uko niko Imana ikora. Rero ndazi neza yuko mwe mu yeraza kuba nga kugira abahe gutahura byukuri yuko Imana idakorana muri ibi bintu bihambaye ni kubwa mwemu si kubwa inkomezi si kubwa ubushobozi ariko ni kubwa mwemu wanyu ni kuhora hagize murabona Imana ikorera muri mwemu mu bantu murabona hamwe n'ivyo vyahabo korekeye byose yategerezwa gusa kuza muri iki gisagara niho hantu honyene yashobora kuvukira Imana ikurikira wa murongo wayo nyene ni ku Imana ya mikora Imana ikurikira urutonde rw'ijambo ryayo ntishobora kwirengagiza ijambo ryayo uko vyo genda kose hanyuma ikumari Imana itegerezwa kugumana n'ijambo ntishobora kurirekana gato uno munsi imigenzo yacu n'ibindi biradukura ku ijambo kurafise zanemera n'ibindi bintu twinjiza mu ijambo bidukikiza bikanduza ikintu cyose ariko Imana ntishobora kureka urutonde rw'ijambo rya ijambo n'ukuri igihe cyose kuko we n'ijambo Imana n'ijambo ryayo bari umwe. Rero turabona nga ukunge n'i Betelehemu ntore hamwe no kutamenyekana ahantu hatoya hatazwi neza n'isi yo hanze agasagara gatoya gasumba ibindi byose nta muntu akiyakitaho ariko yamara Imana mu mugambi wayo arifize yuko icyo aho niho ibintu byose byotegerejwe kubera rero ubwenge bwa mpemu bwo tayibyo kuko muhanuzi yavuze ngaha murabona muhanuzi yavuze ati kandi wewe Betlehemu mu ntara ya Yuda nuri mutoya mu baganwa ariko muri wewe hazovuganza ni bazoganza abantu banje babisira umuhanuzi ubwenge bw'umuhanuzi bwarabita huye itegereza ibyo bintu bya mpemu mpemu yeri uyu muzi ni warongora ibyo bintu ntacho bitwa ivyo nahisi yo bivuga mu gusharizwa kwayo kwose itegereze mpemu yera mu ijambo aho niho biza ni gute akuvyereka igihe cyo bugufa hanyuma avuga ku bantu yahambwe hanyuma aja Aburahamu Aburahamu yaguze ishambu yo guhamba mu mugore w'Isara akanda Aburahamu igihe yapfa yashatse kwa hambwa hamwe na Sara Aburahamu yavyaye Isaka Isaka igihe yapfa yashatse ko ahambwa hamwe na Aburahamu Isaka vyara Yakobo Yakobo arafafira muri Egiputa ariko asabye Yosefu muhungu wewe wumuvugishwa kumurahira ashize ukuboko kwe kwita ko ryiwe ryarahiye kuyugo atazomuhamba muri Egiputa kuki ati ntwara mu gihugu mpambwe hariya kwandi Yosefu igihe yapfira hariya muri Egiputa herekana kuvayo kandi Isirayeli yasohotse ibijanye n'ubuvugire ariko yavuze ati twara amagufa yanje muri iki gihugu kuki bari bazi yuko ata bambe badutse bakurikiza bapfa muri icyo gihugu ko yo yavuze atari ko jewe ubwanje ni ku mucunguzi wanje ariho kandi yuko ihereza zohamagarara ku isi kandi uko bagwanje ni rwamara kubara nzobona Imana mfise umubiri bari bazi yuko bambe abambere mwizuka bari kuva mu gihugu cy'isezerano atari muri Egiputa bari barahumekewe na mpemu barabahanuzi kandi ge Yesu yapfa ku munsi wa gatanu wera akazukira mu gitondo cya Pasika igitondo cy'uwiyingi kurikira Bibiliya yavuze iti benshi mubera bari basinziriye mu mukongo gwe barazutse hanyuma bapfa mumva baca mu gisagara n'ubwiza bwiwe kuki barabo bavugishwa bamenye neza na neza yo aho bari guhambwa mu kibanza ndetse no mu gihe byari byarahijijwe amaso y'abanyabwenge ariko baramenye ibyo bari biteguye ibya mpemu abambere mu kuzuka bategerezwa kuva i Palestina atari muri Egiputa kandi ni kubimeza uno munsi bagenza abantu benshi bifatikiza ibintu byinshi cyangwa uburyo bwo gukora akuna akabuhambaye cyangwa ikintu kinaka ni mu mpambe muri Yesu kuko apari muri Yesu Imana izoba azura mwizuka ryayo kandi sindajwe ishinga n'iki ibintu byinshi bivuga ukungene bagerageza gushariza ibintu ni muri Kristo bari muri Kristo nibimana izozura ubwenge bwa mpemu buracakira ibya mpemu ngaho umuvugishwa yavuze atewe Betlehemu mbega nturi muto mu baganwa ba Yuda ariko muri wewe hazova umutware ntabwo ari mu gisagara gihambaye kininiya ntabwo ari mu mateka ya kahise k'ishengero cyangwa ikindi kina aba metodiste batiepre aba penekoti cyangwa ibindi bya tanguriye ariko muri wewe muntu uri mutoya bo bose abantu batoyi hatazwi hazozana n'uganzi hanga ariko uno munsi dushaka kuvuga tuti basogokuruza bacu bakoze ibi basogokuruza bacu bakoze ibi murabona Imana ntiraba na kimwe muri ibi Imana ikora ibyishaka muraba umurongo wa mwemu murabe uko nibyanditswe bisomeka ntabwo byo bazi ariko murabona ibyanditswe n'ivyukuri igihe cyose Imana ntiyihenda Dawidi yarobanujwe amavuta y'umuhanuzi ahambaye kuba umwami ntankeka yuko samwe uno muhanuzi ahambaye yamenye bino bintu bitarashikaga ni hariho ngaho urubyaro kwiwe ruhambaye rwo muri mpemu gwatoranijwe kuko Imana yarahiye indahiro yuko azoduza Kristo yicare ku ntebe y'inganji ya Dawidi rero ni hehe handaho Kristo yari kuvukira nguyu ngaha se wiwe yavukiye sekuru wiwe sokuru wa se wiwe sokuru wa se wase hari inyuma murabona abantu biwe mu bwoko bw'abanyama binjije kandi rero Bibiliya yavuze yuko abanyamahanga bazokwinjira izina ryiwe murabona byose bitegerezwa kuzana imbere kugira ngo mushobore kubibona atwoshaka kwicara ngaha kanya no kwicara muri ico kubera ko ni kuki amahanga ariko ndizeye ntakekeranye icifuzo cy'umutima kirafata ibibuno nyene kuko n'abamama b'abapapa rero kuki yari umugore mu abanyamahanga bazoremwa umugeni azoremwa bivanye n'amahanga umunyamahanga wazosohora abantu kuva mu mahanga kubw'izina ryiwe ibyo ni ryo zina ryiwe yatoye umugore urabona kuva mu mahanga kandi ko niko byategerezwa ko ko yari yinjiye ishengero nawe bari abanyamahanga banyokuru babo bari inyuma murukurikiranirwa rero nimba gusaka urya Isaka ari murukurikiranirwa urubuto ukuntu rero rabi biturabona yuko Dawidi yari afise iri sezerano ry'umwana rero turabona ukuntu ibyo bijanye kandi na Isirayeli igihe Isirayeli kandi Aburahamu yasezeraniwe urubyaro rw'ibicari kuba yuko bivanye n'urubyaro rw'iwe mucunguza hambaye yoje na watsoba se w'amahanga urubyaro rw'iwe bw'umubiratanke yari Isaka kandi yarananiwe ariko urubyaro rwiwe kwa mpemu kubwo kwizera yari afise Kristo yajariwe hinjije abanyamahanga bose yemwe rero ico kintu nyene kiragereranywa ngaho ubugira kandi urubyaro rwa Aburahamu rw'umubiri yari Salomo nawe yasubiye inyuma gusa nk'uko urundi rubyaro rwa Aburahamu rwakoze yasubiye inyuma niko Salomo yasubiye inyuma yatoye abagore benshi cyane kandi haheze umwanya murazi bakuye umutima ku mana n'ukuntu yigenjeje no gusubira inyuma yapfuye ukasubira inyuma Isirayeli yapfuye muri ubwo bugira asubira inyuma ariko turabona yuko runo rubyaro rwa mpemu rwasezeranye kubwo urubyaro rw'umubiri nk'ubwoko bw'abantu buza buciye muri Aburahamu ariko nk'uko ubwami bwaje buciye mu isezerano rya mpemu rya Dawidi nawe Dawidi yavukiye i Betelehemu nawe yarobanujwe amavuta i Betelehemu niho tubona rero yuko igihe urubyaro rwiwe rw'ukuri cami samuragwa w'intebe yiwe yavutse muri kino gisagara nyene Betelehemu ntoya we uri mutoya mu baganwa bose b'iyuda ariko akuva kuri wewe umutwara azoza atwara abantu banje muri kino gisagara gitoya ubusho butoya uruhongore rutoya igisagara cy'uruhongore hepfo ku ruhande rw'imanga hari kinogo muri iyo manga no kuva ngaha araza aciye mu miryango yiwe mitoya umukama w'amahoro yavukiye mu ruhongore mu gakarato gatoya ikivyatsi byumye kashizwa ahantu hanaka umwavurundanye mwiraro n'ibindi ariko kuva ngaho wa mwama hamba yaraza urubyaro rw'umugore akuva ngaho umucunguzi w'isi araza kuva ngaho haza Yehova ubwiwe mu shusho y'umuntu aje kuva mu ruhongore rutoya rwa kera hiyo i Betelehemu si mu kirimba cy'umwami munaka avukire mu muryango cyane ariko ngaho yaje akuva aho hantu haciye bugufi mu kirundo cy'umwavu hepfo hanyuma yaziye mu mpuzu y'uru yazingiwe mu mpuzu nk'uko imigenzo ivuga yakuye mu maso mu maso zigimbi masa aho bariko baragirimisha abantu bakenye Yosefu na Maria bombi banyarucari hanyuma ngaha bari mu no ruhongo rukunda Imana yicisha bugufu bwayo hanyuma twebwe tugerageza kwigira ikintu kinaka gihambaye ntimushobora kubona ukuntu Imana yicisha bugufu ubwayo no gufata ibintu bibi etari byo kugira we ashobore gushita amasezerano yiwe hambaye ukuntu umwana Yehova ryamye mu bwato bw'inka yatsingiriwe mu mpuzu yakuwe inyuma y'umutwara izosi ry'umutwara aha hayari hanyuma bazingiwe wa umwami w'amahoro muri cyo mana we none turi bande etwikiriye iki nimba Imana ishobora kwicisha bugufi ubwayo nk'uko ntitwategerezwa kuba dushoboye kwicisha bugufi ubwacu kuba abakozi biwe nimba we yakoze ikintu nk'icyo ntitwo kwibagira ibyubahiro byacu n'ibintu by'isi kuva muri ibyo hanyuma tukicisha bugufi imbere yiwe muri kino gihe cya Noweli kandi kumwerekeye ukugenezereza kwacu ubwo akuvuka nuko kwicisha bugufi gucisha bugufi kwacu uko kwakira ijambo ryiwe sindabi cy'umugenzo uvuga n'ijambo ryiwe n'ibyo rihambaye ibyo nibyo hazotora ijambo ryo kandi iryo gusa ubu tubona uru ruhongore rutoya rwari harya hano weri ya mbere yigeze kuri ririmbwa kwizi kandi yaririmbwe n'abamarayika mubyiyumvire Noweli ya mbere ntiyaririmbwe n'abakayafa hariya hejuru ni hepfo mu ishengero rinaka ryiza rihambaye aho umwungere mwiza yari ari kuru hongori Betelehemu mutoya cyane muri bariko Noweli ya mbere yaririmbiwe n'ibyaremwe by'abamarayika mu gisagara gito cya Betelehemu murabona icyo nshaka kuvuga sinshandaba ukuntu muri abakene ukuntu muri bato cyangwa aba atacyo mu mazi Imana irashobora akubakoresha n'imbuzo reka ugakora uko Imana iragushaka ntacyo ntutegerezwa kuba mu mugwi unaka munaku hambaye urugero runaka ruhambaye umuryango munaku hambaye cyangwa icyo cyose ibyo ntibisigura ikintu na kimwe ku Mana Imana iragushaka kandi nimba wumva yuko uru ruhambaye akuri uko kwiyumvira muri wewe mutegerezwa gukura ibyo muti yemwe yemwe ndavise impamya bushoboze y'ikirenga PHDR ibyo bikujana kure cyane y'Imana mwibagira icyo kintu mugaruke ku Mana mugaruke ku kwicisha bugufi kwa mpemu kandi mukurinde Imana no gufata ijambo ryayo kandi nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mbwebwe musaba icyo mugomba cyose kizobabera ku Imana yarabisezeranye nimba mugira umusozi nshinguka mutabwe mu kiyaga ariko mukizera icyo mwavuze yuko muzoshobora kukibona unyizera ibikorwa nkora n'abazobikora kandi azokora ibibiruta kuje ngiye kwa Data mbega amasezerano Hari ikintu kibura ahantu hana kicyo tu gerageza gukora nukureka nukugira ikintu cyizaho hejuru dushira amashugwe n'amatarakibi bakibi batsikani turabihumanye nkuko amahanga yagize Noweli nivyo yoba dushobora gukura guca ibibatsi by'ibintu hanyuma kwicisha bugufi akugasubira mu mutima w'umuntu yoba dushobora kugaruka kwicisha na bugufi Noheli uko bikwiye atari munsi y'ubu churuzi atari amatara ya Père Noël ariko dusubire gusenga Imana y'ibyaremye yaje mu ruhongore kandi ivukira mu ruhinji Imana yihaye umubiri kandi bana natwe yoba dushobora kugaruka kuri ibyo tu kegera kure yayo matarata kibatsi n'ibyo bintu binini Imana ntinabinezwe na gato muvuga muti yemwe andi mwishira hamwe rinini ivyo bibatware kikure y'Imana muvuga muti nakoze ibinabiriya ibi bishe byashira kure y'Imana mutegerezwa kwicisha bugufi kugira ngo mubonye ivyo kugeza nimwaguma muri je amajambo yanje akaguma muri mwebwe musaba ico mugomba cyose kizoba bera ku nivyo n'ivyo igihe Imana iduhaya kavura gake kimigisha tugerageza gukora vyose no kwinjiza abanyacubahiro muri ivyo bazana amazina ahambaye kandi akarusha bani kino gitangura muri iyi nzira kandi muri iyi nzira Imana isiga vyose ico dukene uyu munsi ni gusukwa gushasha kwa mwebwe yera mu mitima imeneze dukeneye Noheli nyayo aho yavukiye namba mushobora kumenya ko atacho muri uretse uruhongore nimba mushobora kumenya ko atacho mu metsuru Imana ntiyagira ntiyagiye Yerusalemu ishiro haramoti gire yaje mu ruhongore rwandu y'Imana yare ya iyo Imana iyo muretse Imana kandi mumenye muri mwebwe ko atacho muri uruhongore runuka ariko kaze ugurure imijyango yanyu mugiha aha hanini n'ivyumba byabashitsi biriko bira hakana ugurure imijyango yanyu y'ubwato bw'inka bw'imitima yanyu maze mureke Yehova ze muri ivyo hanyuma murabi kigiye kuba kuko ni jambo yavuze ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe ni jambo mureke aze muri mwebwe hanyuma murabi kigiye kuba rero musabe icyo mugomba cyose ego ino Noheli ya mbere yaririmbwe n'abamarayika heze imyaka myinshi kandi yo kandi rero turazi kubutumwa tubugomba kuba buhambaye ku Imana yashaka kubivuga ntiyari akumanyagura ubutumwa kugira ngo ikore ikintu nk'ico nimwicishe bugufi ubwanyu munsi ibiganza by'Imana bwa ubutumwa bwabyo bagenze rero data wa twese uri mwijuru aturaza ubu ubwenge bwose ukora vyose neza turasenga ko wemera ubuko ibi biba ubutumwa ku bantu ko vyukuri tugomba kwicisha bugufi kandi tukaza munsi y'ukuboko kw'Imana ihambaye turi yemeje kuri wewe data ubituronse mu izina rya Yesu umwana wawe amen rero tubandanye nariko mvuga ku gihe Noheli ya mbere yaririmbwa yaririmbwe n'abamarayika muri Betelehemu ntoye naha bagabo bose bahambaye bavuki na isezerano ryu umwami ryavuki umwami yasezeranye yaje kuri ibyo rero itugende tunyarukubu rero sinshaka ku bagumye umwanya munini sensera ni jambo ryiye riri jambo Betelehemu reka tu bitandukanye nasimbye inyandiko nkeye hano kugira ngo turonke umwanya rero Betelehemu jambo Betelehemu risigura inzu risigura Imana mu gihe burayo lehe mu mutsima Betelehemu inzu y'umutsima w'Imana ni iki jambo risobanura amajambo izina birafise insobanura abantu benshi baravyizera ariko nukuri namba amazina afise icyasigura kuko izina rya Aburahamu ryahinduwe muri Aburahamu kuko Isara yahinduwe muri Sara kuki Sauli yahinduwe muri Paulo kuki Simoni yahinduwe muri Petero murabona ivyo vyose bifise ico bisigura ikintu cyose gifise insiguro kandi izina Betelehemu risigura nzi y'umutsima w'Imana mbega ukuntu ivyo bihuye na Yesu umutsima w'ubugingo budashira Kristo umutsima w'ubugingo twese turavyizera sivyo mbega ukuntu Betelehemu hari umutsima w'isi yose yari umutsima w'ubugingo budashira niyo mpamvu umwami yategerezwa kuvuga kandi ati muri uwera Yohana 6:35 ni jewe mutsima w'ubugingo ukomoka ku Mana mwijuru basogokuru banyu barirama n'umubugaragwa barapfa ari kuyu mutsima hagize umuntu arya kuri uyu mutsima azobaha ibihe bidashira rero Yesu niwe mutsima w'ubugingo rero umutsima w'ubugingo wategerezwa kuzira Betelehemu niwe mutsima w'ubugingo bwacu ku bw'urugendo nka Isirayeli Imana yahaye Isirayeli umutsima uvuye mu ijuru ku bw'urugendo rwabo nk'uko bagenda bava habari muri Egiputa baja mu gihugu cyasezeranywe umutsima mu ijoro wari uvuye mu ijuru kandi Imana yaduhaye umutsima w'ubugingo mu rugendo rwacu ngwini Betelehemu inzu y'umutsima w'Imana murabona ingene byategerezwa kumera bitegerezwa kuba ari izina ryitwa Betelehemu inzu y'umutsima w'Imana None ni gute ashobora kuvukira ibete ni gute ashobora kuvukira iramoti gire yadi murabona yaje hizi na ryiwe ryari inzu y'umutsima w'Imana yo ni murabe Isirayeli ya nkoro nk'umutsima musha buri joro wamanu kuvuye mwijuru kubw'urugendo rwa Kristo niwe bugingo bwacu umutsima w'ubugingo kandi iminsi yose turonka ikintu gishasha kivuye kuri Kristo kivuye mu ijuru kuri mwe muyerazi iminsi yose mu kwizera gisha ibyabaye ejo benshi muri twebwe tubaho twisunze ibyabaye ejo ntidutegerezwa gukora nuko bimeze ubu iyo niyo ngorane y'amadini yacu babaho bisunze ibyabaye kuri John Wesley bisunze ibyabaye kuri Dwayne Moody Finneck Asang Connox Carve benshi muri abo bakera hariya babaho bisunze uko byari bimeze ariko mwibuka umukate warakorotse maze bagerageza kubika waronone kara udukoko turinjira muri we utunyo hanyuma iyo niyo ngorane y'uno munsi ibyo bo bicafuye bibeshwaho n'umukate wononekaye dutegerezwa kugira ikintu kiva kuri Kristo ijambo ryiwe uno munsi rya kino gihe murabona niwe munezero wacu umutsima umana kuvuye kuri Kristo buri munsi uva mu ijuru ni Betlehemu yacu inzu y'Imana y'umutsima w'ubugingo e Kristo yavukiye muri Betlehemu hanyuma icika inzu y'Imana y'umutsima w'ubugingo ni Betlehemu yacu e Kristo ni Betlehemu umukate usanzwe witwa inkingi y'ubuzima twita umukate usanzwe nk'umutima utumurikira mati ibintu bituronkamwe byitwa inkingi y'ubuzima Yesu ni inkingi y'ubugingo kubwo ubugingo budashira nk'uko nk'uko inkingi y'ubuzima yitwa umutsima Yesu umutsima w'ubugingo ni inkingi y'ubugingo budashira kuri twebwe murabona ntidushobora kugenda ikintu kinaka gitegerezwa gupfa kugira dushobore gufungura kino gitondo igihe ufungura ufungura ikintu gipfuye ikintu kidapfuye nuko ntushobora kubaho kukubeshwaho n'ikintu gipfuye iyo uriye inyama ingurube iba yapfuye uriye inyama y'ingurube ingurube iba yapfuye atankeka hanyuma rero iyo uriye inyama y'inka inka iba yapfuye uvuga uti ariko mfungura umukate nuko ingano iba ziba zapfuye yemwe mfungura imboga imboga ziba zapfuye ubeshwaho n'ibintu bipfuye kandi iyo niyo nzira yonye nituma ushobora kubaho nuko namba ushobora kubeshwaho n'ibisanzwe n'ibyapfuye ikintu kinaka cyategerezwa gupfa kugira ngo mushobore kubaho ibisanzwe ni kangahe ikintu kinaka cyotegerezwe gupfa kugira ubeho ubeho ibihe bidashira Kristo yarapfuye kugira dushobore kubaho ibihe bidashira hanyuma yahindutse inzu y'umutima w'ubu agingo w'Imana dufati ukiri mushasha buri saha kuri munsi umana kuva mwijuru kumana mwishusho ya mwemu yera uduhazi inzara y'ubugingo bwacu mugi twicaye hamwe mu bibanza by'ijuru ibetelehemu yacu hanyuma abana bose bukora ibizera imana bavukira ibetelehemu nawe namba Kristo yategerezwa guhinduka umutsima w'ubugingo kugira avukira ibetelehemu ariyo nzu y'umutsima w'ubugingo nuko umuntu wese wo mubizera bukuri muri Kristo avukira muri Kristo bavukira muri Betlehemu y'Imana amen nuko gusa Yesu yavukiye i Betlehemu navukiye i Betlehemu wavukiye i Betlehemu twabikoze gute hano neza muri Phoenix Arizona kino gitondo muri Ramada ushobora kuvukira kandi muri Betlehemu y'Imana inzu y'umutsima w'ubugingo budashira wowe mazubeho ibihe byose kuko i Betlehemu ntoya ibyo n'uno munsi ni kuko umurwi mutoya wabera bikumbagaza hasi kuko ibi birya cyane biriya abantu ntibazi ibyo ari byo ariko mwema arabihishura ijambo rirabyerekana ni ukugaragaza ko ijambo ry'Imana dufise ubugingo biciye muri Kristo we gusa amadini yacu bitandukanye bidutandukanya gusa n'Imana dufise inzira imwe yo gushikira Imana kandi yo niyo biciye muri Yesu Kristo nta yindi nzira dushobora kumushikira ese umupadiri se umwigisha se gukora ku idini kanaka cyangwa iki ni ikintu ni Yesu gusa kandi we yabambwe n'umutsima w'ubugingo w'Imana nuko Betlehemu hanyuma havukira muri Kristo twabyawe rero ni Imana i Betlehemu muri Kristo Yesu twicaye hamwe mu bihanza by'ijuru tumufungura tumufungura ninde jambo bwa mbere na mbere jambo yari kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi igihe dushobora kwicara n'intumbero imwe ijambo ry'Imana maze tugafungura biciye muri ryo turi muri Betlehemu ya mwemu w'Imana dufungura umutima wa mwemu w'Imana amazo bugingo bwacu bukitabira kuburi jambo ryavuze na amen turanezerewe iyi mfunguro yo mwijuru ya marayika igihe havuzwe ati ibimenyetso bizoboneka kubizera nemera cyangwa izina rivuga riti yose uko ariko umuntu w'ukuri yavuga i Betlehemu avuga ati amen ibikorwa nkora namwe muzobikora idini rivuga riti n'umugwi w'ibishobisho ari kubaye wabaye nyawe i Betlehemu avuga ati amen kuko arahagijwe iyi mfungurwa ya marayika nimwaba muri ijo amajambo yanjye akaba muri mwebwe musaba icyo mugomba kizokoreka amen yo abari hejuru n'abanyabwenge ntibazokwigera babibona twashimikiza cyane imigenzo y'abakurambere cyane rwose ku buryo dutegerezwa gutwara amakarata n'ibindi byose kugira ngo tuduge kuri ya rutari yariyo yose sibyo mushobora kujya kuri ya rutari y'Imana mu kwicisha bugufi injira mu nzu y'umutima w'ibugingo Yesu Kristo kandi ubeho ibihe byose munyonga hiwe kandi uduzwa ahantu wa mwijo muri Yesu kora umukunzi mukuru kwijambo iyo ni Betlehemu muni y'Imana nibangaye muri twebwe bari muri iyo kigitondo nibanga mushaka kwibagira imigenzo yanyu nibangaye mushaka kwibagira nemera yanyu te merenya ni jambo nikuki tudafise mu byu nikuki dufise ibintu biriko biraba niyihe ngorane ya Pentecote yari itunganije ubwayo niko bimeze ntushobora gutunganya Pentecote ushobora gukora idini ariko Pentecote ni muhezagiro n'ubushobozi bw'Imana kandi namba ari Pentecote y'inkomoko ntizokwigera iji nyuma kube nyuma y'ijambo kubera nemera hazoba hazosabwa ijambo nibyo kuko yarakebwe ku isi no ku bintu by'isi yicaye ku ijambo ry'Imana honye kandi aravyizeye turi Betlehemu aha hinganirwa ubwami bw'Imana turi umutima w'Imana w'ubugingo budashira yavutse umutima w'Imana yavuga i Betlehemu kugira akika umutima w'ubugingo w'ibihe bidashira w'ibihe bidashira mu nzu y'Imana yo mana we yavuga i Betlehemu turi iki gitoro muri iki tuvu kije muri Yesu Kristo kuko we kuko we ni Betlehemu y'Imana Yesu ni nzu y'umutima w'ubugingo w'ibihe bidashira we nawe amazi amazi yacu y'urugendo ubu turazi ko we ari amazi nka Isirayeli mu rugendo naho bakubise igitandara kandi umukate wabo ukamana ukuvuye mu ijuru ariko igitanda cyarakubiswe ku buryo bashobora kunywa kubera y'ivyankerwa y'ubuzima bwabo mu rugendo Imana yakubita igitandara ni Mose yategerezwa kubikora umuhanuzi wayo yakubise igitandara cyari gikikugara igitandara yari Kristo mbega muravyize ni vyiza cyane rero namba umuhanuzi yaruguru igitandara ku buryo ubuzima bwashobora gusohoka rero namba ari ico gitandara uno munsi dukene mpemu yera mu muntu munaka azosubira gukubita ico gitandara amen no kureka ijambo rivamwo kuko we ni ijambo twaciye iruhande yazanemera kandi tunywa amazi adatemba yo mu vyobo icyo dukeneye uno munsi ni ukuguruka ku ijambo ribaho kandi ni wa wundeje uno munsi ni mu bihe bidashira ntashobora kunanirwa bashobora kuvyita gusoma mu vyiyumviro bashobora kuvuga icyo ari cyo cyose bashaka cyane uguterekera cyane idayimoni mu gihe jambo rida temba ryidegembya kandi rikora neza na neza icyo ryavuze ko ryokoze ni soko mu nzu ya Dawidi ubugira kandi agarutse i Betlehemu naho Yesu Kristo wa wundeje uno munsi ni mu bihe bidashira mukubiwe bagerera i Betlehemu naryo ba muri ryo n'amazi y'ubugingo y'urugingo kuri twebwe nk'uko Isirayeli yabikoze bimwe mu bintu bihambaye Dawidi yari yaremereye kubamo namba mushaka kubisoma muri Samweli wa kabiri 3:15-15 kuna dusomari yako Dawidi yari yavukiye i Betlehemu ariko yamara yabaye impunzi yo mbega ibintu byo kuraba abafilisiti abari bakikuje n'ingabo kuri uwo mwanya mu gihugu kubera Sawuli uwo muntu ahambaye yinjiye Isirayeli yose mu cyahe yari yaguye yari yaguye aja kure y'Imana kandi yari yabaye umwasi w'Imana kandi yari akikujwe n'ingabo z'abafilisitiya bari bakikuje ingabo ba ingabo Betlehemu kandi Dawidi agerageza gusubira iwe muhira ntiyashobora kubikora yari hanze mu bugaragwa kubera yari yacitse impunzi ku bantu cyane yari yirukanywe mbega ishusho nziza Kristu no munsi impunzi ubu mvuga uti ntibishoboka ye namba wizera bibiliya nibyo bibiliya ivuga mu gihe cy'isezerano ryarawo dikira ko Kristo yari hanze y'ishengero adodora gerageza kugaruka mu ishengero bwiwe bwite impunzi n'ikintu kinaka cyanzwe cyatawe kure kandi jambo namwemu yera byaranzwe ivyo nivyo ntushobora kwinjira hariya namba wigeze kumwakira utegerezwa gusohoka hariya akugira umuronke ntushobora kwinjira batsimba taye cyane kuri za nemera zabo kuburyo batazokureka ngo ubigisha ibintu ntibazokureka ngo wizere ibyo bintu bavuga bati wizeye ko ari wawundi yo mu buryo bumwe ni wawundi ubusiku uvuka muri Betlehem ya ivyo nukunywa kucobo iki kidengere kidatemba kera umukatu shaje wanduye wagiye haraheze imyaka myinshi kandi kanaka yabivuze iki bategerezwa kuba bari bameze neza mu gi ehe cabe uyu ni wawundi uyu ni umunsi w'umwe uwo mwami kini kindi igihe cy'ikindi gihe atari bya Philadelphia isiraho dikia ni byaranzwe kandi Kristo yabaye impunzi mishengero ryiwe bwite yasunikiwe hanze n'umunyamahanga ashobora kumanuka neza maze agakora neza mu bantu kandi agakora ibintu bimwe yakora nga avuga ko yabikoze mu minsi yanyuma agatanga ibimenyetso bimwe n'ibintu yavuze ko yokoze kuri mbire muri Sodomu turazi ibyo yakoreye ishengero hariya turabona biri graha nkuko byari imeze izo ntumwa zamanukiye mu ishengero ry'idini kandi bigishije hariya kandi hariya bahamagarira gusohoka babwira kwizera ijambo no gusohoka muri Sodomu umugwi wa Aburahamu ntiwari muri Sodomu bari baramaze gusohoka mwitegereze ujya mu marayika icyo yakoreye hariya hejuru akubwa ibimenyetso bari bazi kandi icyo kintu bigishobora gukogwa kandi abantu bavuga bati yo yemwe ntimubyizere kuki kuki kubera bagize Kristo impunzi ku idini ryabo n'abanyamahanga cyane kuri ry'abapentekote n'abandi bose hamwe n'ukuri gusa neza na neza ndazi ko biryana ariko nimwumvirize nimba ikintu icyo aricyo cyose kita namba atari ukuri bizoryana kandi ibyo nibyo gitegerezwa kuba ukuri ubu rero ni murabe Dawidi igihe yari hariya hejuru Dawidi yaronse intsinzi ziwe zihambaye yari mu isenga agumye inyuma kandi ari kure nko ku birometero 22 uvuye mu gisagara nuko agaruka amaze abona yuko hari igisagara cyewe bwite gikundwa aho yari yavukiye kandi yari yasigiye mu amavuta kuba umwami n'ibindi hariya aba bagerereye muri Israel muri ico gihe byari bimeze nkuko biri muri Budagi bari bafise twadusagara dutoye kandi rero baba mu gisagara kubwo kwinginga maze bakajana intumwa intama zabo n'ibigera byabo hariya mu gihugu bakazi gaburira maze bakazi garukana rero cari gihe cakagoro baba akazi shira mu maraso nuko Dawida aravye fo mu gisagara atangura kwibuka ibikorwa bihambaye Imana yari yamukuye mu intsinzi zihambaye Imana yari yaragize biciye kuriwe ingene umunsi umwe mu gihe yari afise intama hariya mu misozi yo yari aryamye hariya mu byatsi bitotaye idubu yaje maze ifata kamwe mu twagazi tw'intama ikakajana maze arayikurikira kandi yica yadubi Imana yamuhaye intsinzi kuko yari yatumwe na se kwitwarira ikizo ntama icyo cari gikorwa ciwe kwitwarira iki ntama ewe mwungere icyo ni gikorwa cawe kandi zibya mfungurwa z'intama atari ibitabo by'urutoni imfungurwa z'intama ijambo ry'Imana umuntu umwe yarinjiye maze afata imwe ariruka umuntu umwe yarinjiye maze afata imwe kandi arayitwara yaramukurikiye intambwe yarinjiye yitora imwe arayikurikiye ntiya eshitse atayinjizwa atayitoye ibyo byamuhaye iyo ntsinzi ihambaye umunsi umwe igihe yabona Isirayeli yose isubiye inyuma murabona Isirayeli yari yumvirije za nemera zose n'ibintu byose bari bo baja ku rusengero bose bari akebwe bose bagiye kumuhereza imaze baronka imihezagiro imbere yo kuja mu ntambara ariko hageze mu guhangana ku by'insigabwenge umwe wese he uko babonye ikintu kinaka kibarwanya kandi ntibigeze bagira ugushi era manga ibari bafise ico gutwo kwita uyu munsi imvugo mwibarabara bari bafise yagenda ugika hari kintu kinaka cari kibuze ntibashobora kuja hariya bahangana na kigagi hanu ntibashobora kuja hariya ngo bahangane na kirya kigatanya kuki ariko bose bari bahezagiwe n'umuherezi bari bafise imihezagiro yera kuri bo kandi bari bafukamye kandi nkumbure basizwe amazi yeri cari cyo cyose byari kandi bari hariya bose bahari bahagaze hariya ariko igihe barwanije mu buryo bukomeye ntibari bafise hari bahagaze hasawi umugenduzi mukuru umusenyeri ahagaze hariya ari kigatanya ku ngabo kandi yarahagi yari kandi yarahize Goliyati yarahize mazavugati ni mwamwica rero muzoba abajabacha ariko ninja nica tuzoba abajabanye ariko mu awubarwanya yarahambaye cyane yarafise inko intoke zide hana masantimetero 35 ivyo vyo bayi santimetero 70 kuzunguruka ikiganza ciwe rero ico kiganza yarafise urushinge gwiwe urushinge rwiwe rurabira nk'icuma ryiwe yarafise kandi mwiyumvira ingene umutwe wiwe wo bayungana wonganye ni base kandi ho bayi ngofero n'impini bati mayi santimetero 2.5 canke 5 muringa ku mutwe wiwe rabi bigwanisho vyiwe bimwe mu bigwanisho vyiwe bimeze nka bimwe muraya madirisha y'ivyumu ko yoshobora guhema no kwinyagaza uko niko bigwanisho byakora hamwe n'irya koti nini yitabaguye yari yambaye yashobora kubipima nk'ibirometero 50 canke nki ibiro 90 by'umuringa yerekeza kugikiriza ciwe hamwe n'urushinga icuma giganza irihema nkumbure ni metero 10 cy'umwanza ashobora gukora ico yiyumvira yuko akuneshi ico yiyumvira yuko ashobora gukora ingene aja kwiye imi insigi bitangaza yarerenganye ntavyo yoshobora n'ikintu ngi ariko hariya haza agahungu gasutoyi intege atantege karika menyereye ibya teoro yari ko yaramenyereye uko imana yari imana imana igumye ijambo ryayo nuko araza hariya maze Sawuli avuga ati rindira ndaja guhunga urupapuro rw'umutsindo mu vyo ubuhinga yamwambize inkofero maze aragenda iramuremera ararwa nta kintu na kimwe yarabizi ko yavuze ati nta kintu na kimwe kubitugu vy'ubwo bwoko yavuze ati ntavyo nzi ariko nzi ikintu kimwe nuko mbega mutinya kuja kurwana na kijya kigatanya akani mugahagarara ngaha mukiyita ishengero ry'imana zima mukareka urya mutizera w'intakebwa agahagarara hariya akabigeza kugurya yavuze ati ndaja kumurwanya yo dukeneye umugabo nk'urya kigiye umugabo yarafise akamenyero mu vyakora yakoze iki Dawidi mutoya w'i Betelehemu yakoze iki yagiye hari yahanze kurwanya ikigatanya iki gatanya caramuvumye mu izina rya ry'Imana Imana yamubwishe yamuvumye mu izina ry'ibigatanya vyiwe acanke Imana ziwe kandi yasohotse hari yamaze avuga tuno munsi ndagu toza icumu ryanje kandi ndamanika iki kankara cawe hariya hejuru mu giti maze ndeke inyoni zikirye yavuze tuza guhura nanje nk'umufilisiti cyamwe izina ry'umufilisiti hanyuma n'ibigwanisho n'icumu ariko ndahura nawe mu izina ry'Uhoraho Imana ya Isirayeli cyari gikijambo ijambo ndahura nawe hamwe ni jambo yavuze ati uno munsi ndaguco mutwe ndawukure akubitugu vyawe kirya ati gatanya cyaratwenze maze kiramukurikira kandi Dawidi ntiyasubiye inyuma yaramukurikiye nawe hariho ikibanza kimwe cyonyene kandi Imana yatumbereye ibujyo ibuye ryiwe yatumbereje ibuyo ryiwe Dawidi aryamye hariya nk'impunzi yiyumvira kuri ibyo ukuntu iyo nsinzi hambaye yari imeze rero yategerezwa kuba yariyumviriye kuri Zaburi ukuntu rimwe na rimwe hariya mu misozi yaryamye ari akazirikana ku mana maze yazirikana ibyagezwe byo kuri buri bwiwe mbwiwe no kuntoke ziwe n'ahantu hose nzokwama nshira Uhoraho imbere yanjye iminsi yose kandi sinzonyiganyiga yakomeza Imana imbere yiwe rero insinzi zihambaye yari afise igihe yabaye amuhumekewe cyane yari umuriri yarasimba kandi agafata ikaramu yiwe maze akandika Zaburi kandi akaziririmba yinjira muri mpemu kandi agatamba kongera agatamba agasubira agatamba muri mpemu nkaho yajanwa cyane muri mpemu yaratamba muri mpemu mu kwandika iyo Zaburi kandi yategerezwa kuba yaracishije amaso muri buri zitandukanye Uhoraho ni mungere wanjye zinzokera nzagiza mucanya cy'ubwatsi butotaye Zaburi 23 ndongorera iruhande y'amazi atasuma remesha umutima wanjye anyoborera mu nzira z'ukugoroka kwiwe mbere naho no cha mumonga w'igitoto curu sinzogira iki bintu nya kukuri kumwe nani akane mugihe niyumvira kuri ivyo bintu bategerezwa kuba hashushera nyotewe yari ashuhiwe kandi abiri byuya yashobora kuraba hepfo mu kiyaya ari hejuru y'imisozi ku ruhande ariko mu buseruko kandi ku ruhande rw'uburenga cyangwa uruhande rw'ubuseruko bwigeza ngari gihe yaraba hepfo maze abona abafilisiti yabari hari y'ibihumbi muri bo bagandagaje hose yabonye urya mugenzi wakera aho yahora nywera amazi yo yatanguye kwiyumvira igitondo kimwe ko fashi ntama ziwe akazigaburiye yoci ruhande yuwo mugezi wa kera kuko hari ahantu hanini ya hamazi kandi rero ya jahari yamaze akanywa amazi akongera akanywa akare kuri ntama ziwe zikanywa ukuntu Betelehemu yanywesha intama zi ahaniho Imana inywesha amazi ntama zayo ubugira kandi uno munsi neza hari Betelehemu amazi yose apfutse aryoshe yasemerera ati yabaho nyene noro nk'ico kunywa kivuye kuri urya mugezi ubugira kandi ngiye kurangiza ubumwumvirize neza yabaho nyene noro nkayo kunywa mbere imbere muri we hasemere hat yabano shobora kunywa irindi rimwe kururya mugezi we Betlehem ivyifuzo vyiwe vyari itegeko kuri abo bamukunda mwibuka ubugingo abwiwe bwasemerera kubera kunywa kurarya amazi kandi abo bamukunda icifuzo ciwe gitoya ryari itegeko atubwirwa kumwe batatu muri abo bagabo bagiye hamwe abagabo bahambaye umwe yishaba amajana umunani ubwiwe uwundi yasimbiye mu kinogo maze yica intambo umwe yafashe inkoni maze ashikura icumu mu kiganza cy'umunye giputa yamwicishije ico muryiwe maze ahagarara mu kimurira wudu harage gutya akandi yisha amajana atatu hirya no hino yiwe maze ahambaye bari abanyamahanga mwitegereza iyo baje bafata ingana ikigereranyo cya Kristo Betlehem kuko Kristo n'umwana w'Imana nguyu wari hari yaririra akunywa rya amazi kandi icifuzo ciwe ryari itegeko ndabivuze kuri abo bakundwa batatu muri abo basokoroye inkota zabo maze barwana n'abantu ku birometero 40 bashika kuri ico gisagara mu gihe abandi barwana abari abagabo b'intwari barwana b'abafesia basumbye igihagararo cabo bamwe muri bariko bari abagabo b'intwari bashobora kurwana umwe muri we yeshe yagumye ahagaze wenyene kandi yica abantu amajana umunani hirya no hino yewe ku munsi umwe bari abantu bahambaye bizera Imana bagirira icyizere umutware wabo bariciye inzira kugeza bashitse gushikaho bamwe muri bo batema amazi uwunda karonka indobo y'amazi kandi biciriye inzira kubugira kandi kandi hagati y'abantu ku birometero 24 maze bakayazanira Dawidi kugira ngo ashobore kuwana nguyu Kristo areserukiwe nga muri ibi byompi umwami w'umurwanyi kuko yiciriwe inzira yacagaguye imigozi y'urupfu y'umwansi yacagaguye imigozi y'urupfu y'umwansi ku buryo umwe dushobora kuronka ubugingo budashira amazi n'ubugingo budaciye rekiye mu rupfu kandi yashize ku rupfu bwiwe kandi yapfuye ku rupfu maze agaruka kugira ngo dushobore kuronka ubugingo budashira n'ibyompi umwami n'umurwanyi ntitwatsinzwe twaratsindiwe ntiwigeze ntitwigeze dutsinda urupfu yatsinze urupfu ku bwacu we ni Dawidi wacu w'iki gihe yatsinze urupfu umutsima n'amazi y'Betlehem Betlehem ryari ihuriro mbega mwebwe bahinga bakahise murabizi yuko ryari ihuriro cyari igihugu kinini ya cingabuno hariya mbivuye kumukuvomera n'ibindi bashobora kuvoma umwembu mwiza w'ingano rero bari bafise andi mazi meza kuruta yandi ryari ihuriro ry'umukate n'ihuriro ry'amazi yo muri Palestina akano no munsi ntibiraba ngo namadina ngaye dufise nabiyitaba data bangaye kandi birashoboka ko ari bo hamwe n'ivyo Kristo niwe Betlehem yabizera niwe kibanza cy'umutsima n'amazi mwebwe abamethodiste ni byiza kuri mwebwe ivyo ni byiza kuri mwebwe ababatiste mwebwe abapentekoti nimwe namwe bw'abandi nahantu hamwe honyene ni Betlehem n'umutsima n'amazi by'ubugingo biva ego nguyu umutsima wacu umutsima n'amazi by'Imana ku bwacu we n'umugwa mukuru ahantu honyene ushobora kuza ukawuronka ni kuri we inzu y'Imana wa muntu Yesu Kristo Betlehem yacu umutsima n'amazi y'ubugingo bidashira kandi niwe jambo ryamba y'umubiri aha hari umutsima n'amazi y'ubugingo abaheburayo 13 umwe havuga ati ukwerereje n'uyu munsi ni kwari ni kwazokwama kugeza ibihe bidashira ico kimugira Betlehem yacu ahantu hacu umutsima w'amazi y'ubugingo budashira nimwitegereze Dawidi yaronsa ayo mazi ariko ntiyayanyoye yavuze ati Imana ntiyavyumve aya n'amataraso yaba abantu bahevye ubuzima bwabo kugenda bakanzanira aya mazi itegereze yara yasheshe kwisi kubwi ishikanwa rya mazi ku mana amen bagabo na bene data ni muzamuru kwizera kwanyu akanya gatoyi gusa yaranse kunyubwiwe yaranse kwikubwa kwikimazi cibinyobwa ku mana ese ukuntu ivyo bijanye na Yohana 3:15 kuko Imana yakunza bari mwisi ari ukuntu Imana yakunza bari mwisi ariko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu umwami w'ubugingo yaraje nga ntiyategerezwa gupfa yatsinze urupfu rwiwe yasheshe amaraso yiwe y'ubugingo amen nk'ikimaze kubyicaha cacuwe n'igitandara cyakubitswe kugara mwipfa amaraso yiwe y'igiciro yahawe n'Imana numvise umuntu umwe avuga irya joro mu butumwa yavuze yuka nibaza yuka yabiriga hamwe ijoro ariko ndamuraba mu gihe yavuga yuko yagiye muri Isirayeli hanyuma aja muri Palestine hanyuma avuga ati naje kwizera hanyu abantu banye ikintu nk'icyo kandi namushimye cyane igihe yabonetse muri iyi nteguro y'iyi mwijoro ryake benshi mwagaye uyu mugabo kubwo gukora ivyo ariko mwitegereze hano yaragiye ku isi yose igihe kandi ntiyigeze atenyaye mangira gusa ivyo yizera kandi ndamukundira ico hanyuma yavuze ati nagiye muri Isirayeli hanyuma ndababwira nti ndasenga umwe mu bana banyu nkuko muyandi majambo niyumvira nti biri ivyo ni byiza no kwifuje kubona izo nkomezi ziva ku mana zituma uhagarara hagati ya nduru za Hollywood hanyu ashingira nta Yesu Kristo ariko we ntiyari umujuta Yesu yari imana ntiyari umujuta ntiyinwebu akaremanga ingo kamaraso kava mu kigabo kandi we ntiyari umuntu umujuta cyangwa umunyamahanga yari imana iremeye mu mubiri nti twacunguwe na maraso y'umujuta cyangwa maraso y'umunyamahanga twacunguwe na maraso y'imana we yari imana nta kindi ntiyari umujuta cyangwa umunyamahanga amaraso y'imana arema muri we ntwacitse hamwe yobaye umujuta cyangwa twese twari kuzimira yari imana yambaye umubiri nibyo guze sinsengera umujuta sinsenga imana mugiye nsenga Yesu Kristo sinsenga ibintu binaka nk'ibinyoga cyangwa ikintu kinaka cyo muri kayi ndasenga Yesu Kristo kuwa kwa Yesu Kristo ubunye nariko akugaragazwa ku ijambo ryewe muri iki gihe imana igihe cyose yatanze ijambo ryayo kuva mu ntango no mu bihe byose byaciye imana yarungitse umuhanuzi yarobanujwe amavuta ku bwico gihe mugiye cyane wa mugihe byabo bandi bose igihe yagize amasezerano ye sindatwishinga n'ibintu ishengero ricamo yama yakoze ivyo arungi ku muntu yarobanujwe amavuta ku bijambo ryu uhoraho riza kubavugishwa nayo kandi yarahagaze hari y'umuhanuzi wese kandi yaraciwe kwiteka n'amadini y'icogi ariko yahagaze ku ijambo hanyuma gira ijambo rituma Yesu yari kunegesera ku ijambo ry'Imana kuko yari kunegesera ku Mana mu mubiri kandi muri we hari kunegesera ku Imana Imana yabaye muri Kristo Imana yari muri Yesu yuzuza n'isi ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga ariko yarima Yesu kuntu byinjirana ariko ni ho yahagaze yigaragaza kandi amaraso y'Imana ubwayo byasaba kwaseseka kwiza uhereye ku maraso ya Beriyi nzira karengane hariya hepfo kugira aducungure ntiyafashe ubuzima bwiwe bwite ntiyagumije ubuzima bwiwe bwite yavuze ati data mbega byoshoboka ko iki gikombe kindengana ariko nimba bitokunda ntibwo ubugombe bwanje bube ubugombe bwawe gishinze ijambo uno munsi turashobora gukora icyo kintu nyene urashobora gufata zanemera zaufate ibinabiri yahanyu mu bijane ukugoma urashobora gukora uvuga uti nibube ubugombe bwanje ariko bube ubugombe bwawe garakwa ku ijambo ry'Imana akiri biyagaga vya Noeli byawe hanyuma ubikoze icyo ugomba ariko jewe umpe Yesu Kristo mu mutima wanjye uko yoba yicishije bugufi kose nuko abantu bo mutwenga kose nuko yoba yitegereze kamere yiwe rabi kwikora nkuko yako nimba idakora nkuko yakoze kandi kaba itajanye n'ijambo ryihoze uwo ni Kristo kuko Kristo uwo si Kristo kuko Kristo ni jambo rero tubona ukuntu cyari gikwiye urutare rwacu rwa akubiswe ubugingo bw'amaraso yiwe bwisuka ku isi kimazi icyaha ku munya bya Betlehemu ya amaraso mutima ubugingo byatanzwe ku bwacu abanyabyaha bano yo mugenzi wanje munyabyaha ushobora gute kwanki kimazi nk'icyo atari ubusazi mu gihe Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kimazi cica kugira ngo mwitere muri we ntimupfa ariko mwironge ubugingo budashira mwinjira muri we gute ku bwa mpemu twabatijwe muri mpemu imwe ijambo ry'Imana ari ryo Kristo yagaragajwe muri iki gihe kandi isezerano ryose Bibiliya itanga Erya kino gihariko ararindira umuhanuzi munakaje kurubuga kugaragaza ivyo ajya bisezeranye bijanye n'amaraki kane bizokogwa ntibiraba ukuntu umuntu yiyumvira ko ari busazi bizokore kuko biri kose Imana yavuze uko ashoboye kumuri ano mabuye nemera zacu ntibi zivyakira namba amashengero yose atavyakira Imana irashobora akugenda mu mwirari irashobora akugenda hantu hose ishaka ariko hazobaho umuntu munaka azohagararira rino jambo ryavuzwe muri kino gihe ikintu kinaka gitegerezwa igaraga ntuzoba umurwi namba nturigera ubumugu yemwe bana ba abarwanyi ko ndiko ndaheza ese nshaka kubagumya ngaye giye kirekire ngira ntugara ubunyene umwami abishatse iminota 5 gushigitsa zitanu zitandatu ahubwo murabe yemwe bana babagwanye we wa mugabo hano uvuga kuri umwana mwari muzi ko Dawidi yerekana Kristo yari Kristo yari umwana wa Dawidi ubu nimwumvirize ku mu kurangiza babagwanye babanyamahanga benshi muri bo murabe baje bava hano hose ariko bamenye ko wawe ndiya ahunga yari yasizwa mavuta bamenye ko Dawidi yari yasizwa n'abantu biwe ko bamenye yuko ugusigwa kwari kuri we bashobora akubibona ariko bahagaze hariya bapfa canke babaho barabagabo babahiza atakuraba ukwisi yo hanze itabyizera abantu biwe bamuterere hanze ntibashaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose naswe Sawuli yaramwirukanye umukuru w'idini yaramutereye hanze kandi nta kintu yari afise cyo gukora kijyanye nacyo Imana yamutereye hanze hanyuma aceke impunzi yategerezwa kuja ari hose yashobora gushika hariya mu hejuru mu sota hariho umugwi mutoya w'abagabo y'abanyamahanga n'abandi bashizweho bararati uwo mugabo kandi bamenye ko yari umwami yimirije kuza niko bimeze uno munsi kuba sirikare babahizi mu kwizera bari rya jambo bazi yuko rya jambo Gisezerano yuko Yesu Kristo azogaruka nditurajwe ishinga ni miliyoni ya madora yiki yama miliyoni ya madorare yakirya ndajwe ishinga no kugaruka kwa Kristo yo barwanye bana bimana ikibazo niki he kuri mwebwe muhagaze gutu no munsi mugihe tubona yuko bibiri yivuga yuko ari impumyu no munsi yaterewe hanze nishengero yaterewe hanze namadini kandi murabizi singombwa kwishija hirya no hino kuri byo cyukuri bibiri yavuze ko bizobuko musohoke muri byo bimenyetso jigiko ko murabe bano bagabo basohoye inkota zabo byari bikicifuzo ciwe cyane kunywa amazi Dawidi cyari geriye kino munsi Dawidi Kristo aturazi ko yitwuwera yikumbagaza hasa atabwa ku ruhande ari umwe mushikuzi mu kintu cyose yanzwe n'ishengero bafise nemera zabo n'ibintu byazanywe muri zo noweri nkuko bagize ubwa mbere aturazi byo ariko turazi rino jambo riguma ridukure kandi ritegerezwa gushitswa kandi cifuzo cha Kristo nuko abagabo barwanyi bahagarara maga Amina yo muze muhagarare hamwe nanje hafi yanje mpagaze ahantu ateye ubwoba cyane ndabafinze uno munsi ko ano mabanda cha kwisi yose ndafinze umugabo munaka umusirikare munaka akunda Yesu Kristo azi uko bino bintu bitegerezwa gushikwa unsuno munsi mwene data ingu hagarare impande yanje hanyuma wakira ijambo ry'Imana mwibagira yo ma Ayo marima yumye na ya madini ya mazada temba mubamu akiri jambo ry'Imana rishasha mureke Yesu Kristo icho munywa ciza cy'amazi ya pene icho ni cifuzo no muzi kugaruka kuri Pentecoste ya mbere gusubira ku ijambo byavugishijwe ko twokoze uko muri Maraki kane kugaruka ukwizera kw'abana kuko babase kandi ninde hagarara kino gitondo nka Dawidi turazi uko Dawidi ari karaza kuganza Yesu Kristo agiraze kuganza Ewara garagwisa zobu mwami wisa umwami aranswe n'impunzi mu bantu biwe n'impunzi kwisi yose uko yamye kandi uno n'impunzi mwishengero ryiwe bamutaye bari ndinzigisho zabo nabo hambaye mu gishingo cy'ijambo ntibari reka ngo ribigaragaze ntibari reka ngo ryigishwe mu nkomezi zaryo bashize kuregwe naryo kuko bibiliya yavuze ko bo bikoze mu byakiriyo Yohana 17 bariko barabikora baduga ngaho no munsi hanyuma bose bagiye munama ya mashengero abakatolika n'aba baje hamwe bakagira ikimenyetso n'igishushanyo cyacagi koko kandi abaporoti babigwamwo abapentekoti ahantu hose abanyashubahiro bagenda Roma abava muri pentekoti maze bakagaruka bavuga bati n'ahantu hamwe mu cyane kandi Texas n'ahantu hose bari ko barugura bongera bigisha ugutahura kw'ivyo byicaro no kubandanya abazi yuko ari inyigisho zongewe mu ijambo yo yemwe ababi Betlehem haleluya ndahamagaye abagabo basirikare badatinya ese ndaba nambara amajana umunani ahagaze ruhande umwe ni gwicumi kurundi ruhande nshaka abanywanyi bazozana nanje gusangangura igihome cy'abafilisitiya batize inama mpuza amashengero yashyira inyuma y'ijambo ry'Imana igerageza kurigira nemera no akuzigaburira abantu hari ribe hari isoko ryuguruye ku nzu ya Dawidi Betlehem ngwikure icaha n'umwanda mwene data icanu kutizera ijambo ri ninde mu rwanya ashobora kubona inganje y'imyaka igihumbi cye n'uyu he mu rwanya ashobora kubona uyu mpemu yera ahamba yaje mu ishusho ya Yesu Kristo umubiri usanzwe wa Kristo nesha ubugira kane ari kumwe nanje nimube mu ruhande rwanje nimuze twimbe kinogo muri nemera y'idini twinjiremo aratwi anamazi yo kunwa meza pfutse ya Pentecoste inkomo atari uwo mugwe w'abamyam babandanya bavuze induru basemeranga nshaka kuvuga umubatizo wa mpemure w'inkomo kuzana umubatizo wa Yesu Kristo ku bagasubira muri uwo muntu umparire namba ndakubabaje oya ntubikore nkora ibimwe izina ry'umwami Yesu garuka haguruka wewe mugabo w'intwari ubona Dawidi ahagaze hariya Yesu Kristo impunzi mwishenge ryiwe yirukanywe na zane mera zabo hariyo isoko nzizi manitse hari ya mina hari ubushobozi bwo gutuma iri jambo risubira mu buzima ryaravugishijwe muri kino giye ko bizoshika Imana yavuze ko byoshitse bitegerezwa gushika n'uzokwigera ubikora mu ngaburi mwubu wewe ubwawe wishize nk'imwikambi Pentecoste hirya no hino hamwe na yandi madina sigaye uyacagagure nwo nemera yemwe bantu b'Imana igakonkota iri hehe umwami wacu ashaka ico kunywa yigipfuze ese ndajwe ishinga ndambara ubuzima cyangwa urupfu muze kebe muri iki kintu biragoye cyane kuguma uri wenyine mpamagarira abantu kuba iruhande yanjye kugumana n'ijambica ijambo rivuga mu gikore neza uko ijambo rivuga sindajwe ishinga n'icyo ikindi cyari cyo cyose ikindi kivuga muri gu mize gutyo kuko icyo nicyo cyonyene kizokeba tuje kuri Betlehem amazi y'Imana yukuru umuntu niyagerera muri jewe nanje muri we nimwagerera muri jewe kandi amaja majambo yanje muri mwebwe akugerera tari gusimba mu kibanzu cha mukindi no guhindura ikarata yawe y'umunywanyuva ubu bya muri hoyo jahandi na stunes kandi ugasubira ku presbyterian riterian nimwagerera muri jewe kandi we ijambo amajambo yanje niyagerera muri mwebwe ntimutinya amajambo umunani cyangwa muri yoni umunani nzoguma mu ruhande rwanyu ndifuza kunywa kuri rya soko kugira kandi imana igi akugira ihanga ritonywa kuri rya soko haleluya murashobora kuba mwiyumvira ko ndumusazi kandi nkumbure ndiwe rero ndumusazi kubyerekeye Yesu Kristo we jambo namba no tegerejwe kwita umusazi mundeke nitwa umusazi bwiwe ese nigeze ndwanya abantu mu madini yabo ndwanya uburyo bwo gukora buzibirira hanze ijambo ry'Imana nimuze dukebe barwanye muje ku ruhande rwacu nimuze twinjire muri rya soko we ni Bethlehem ya ibivyobo byashaje inama mpuza amashengero y'iri soko iritunganya ubu nimuze dusubire ku ijambo ry'Imana rishaje atari dini ntidufate nemera ibyobo by'amazi adatemba byaguye haheze imyaka 40 imirongo 30 cyane mu mwaka uheze nshaka ijambo ry'Imana ryasezeranywe iki gihe ico nico kinyobwa nshaka ko ndonga iri jambo no munsi Bethlehem muto yanswe ni jenda bizini ne danka nkamwe kong niko mwiyumvira muti yemwe ni ego nibyo binyumvira ko yotegerezwa kuvukira muri Bethlehem binyumvira ko yotegerezwe kuvukira abarongoti biryo dini ba ariko yahinduye ibyo byose yaje mwizina Bethlehem kuko ico nico yari haleluya ntaza kubwa methodi party president cyane pene ko aza kubw'umugeni Yesu Kristo aza kubwo bishoboka ko ba ibisa nibitangaje kuri mwebwe ariko vyitere murabona ivyo bigereranyo ntibeshobora kuza mu bundi buryo atari jambo aho niyo honyene yashobora kuvukira ine muri rya Bethlehem iyo niyo mpamvu ategerezwa kuba harya hano hatoya haciye bugufi iyo niyo bitegerezwa kuba iki gitondo ategerezwa ko uburyo bumwe bw'ijambo ryasezeranyo yego mugenzi nama y'abafari sitiya nama yashengero ari tunganyumo agaba igitera hano hose kuri Bethlehem yacu hirya no hino ni Noel bagavye igitero hari ahantu hose hose haratatse ibisharizo yivyo yo tuzoza n'amahoro mwisi raba riterwe Yohane ibyindi tsini cyari cyo Joseph azokoranira hamwe nabo basenyeri bakuru bose bishengero ni namamuza amashere ni nama kwisi bazoca hamwe babiri bashobora kugenda na gute batasezeranye ame hari umwe wenye naje woshobora kugendana na uwo ni Yesu Kristo ushobora kugendana nawe gute igihe wemera ko hari ijambo ntureke kwivyo biku avemwe sindazwe ishinga ni gitigire ekibisharizo dufise utegerezwa gukora ibicanke kugara ishengero rya burimo sindajwe ishinga n'icyo bugara cyane atacho chifu gipana ni jambo ego mukenzi ugiye he neza na neza ijambo ryavuze ngo ari kurakora gusubira inyuma neza wambaye hose ibisharizo byiza hama n'ubwoko bwose bw'amasezerano yiza hama kandi biri bakure ijambo ibirometeri miliyoni niko bimeze ikinoge no hera ubugira kandi yo kutumiza kure y'isezerano ry'Imana ariko rizoshitswa Imana irashoboye muri aya mambuye kubyura mwa bana b'Aburahama ha bagerageza kugumya bagerereye kure abukuri Bethlehem kure y'ubugingo budashira iyo niyo ntumbero yabo muhaguruka abahongo nabagwanye tugaruke kuri Bethlehem yacu y'inkomoko mwibuka igihe Dawidi yaza ku ntebe yiwe y'ubwami abo bagabo bari iruhande yiwe kuko barabari azibi arabazi ko agiye kuza ku ntebe y'ubwami bari bazi ko Dawidi agiye ku ntebe y'ubwami ko yari yanswe ku kwangana kose yari impunzi mbikurushi zindizo mu gihugu akani ryo kimwe ni jambo ry'Imana ryo muri kino gitondo ni iri nyamahanga ku madini muri ibyo yakoze barabyerekana neza imbere yacu abantu bagerageza kuvuga batumwe neza tabarana ukubita ishengero nkubita uburyo bwo bwabo bwo gukora ishengero ni Yesu Kristo ese uburyo bwo gukora kandi no munsi muri ibyo bakoze muri ibyo bakora akani mushobora kubona ibyo bakora abagerageza kugumya abantu kuri ibyo bashingira indiro gibirushirije kuri rirya soko kugira ngo bamenye neza ko atanumwe atonywa kuri ibyo ari kwemwe barwanye b'Imana nizera ko Yesu Kristo azoza umunsi umwe mu bwiza nizeye ko azoza akandi azokwicara ku ntebe y'ubwami ya se Dawidi kandi na hari impunzi ijambo ryiwe iki gitondo ryanswe n'ihanga ryiwe bwite nk'uko byari bimeze na Dawidi amadini yataye hanze ijambo ryiwe ryari taye hanze igihe Imana yaza maze ikarigaragaza ijambo ryayo ritagira gato ntimubwire kuva myaka mu gihugu cyose kandi baja kure kure yarya igihe cyose navutse wa munsi kuri Jacqueline Kennedy ukuntu kenshi nabimuhanije mwabagore mwe kubwa mwa imishatsi yanyu kwipotora mwebwe abagore mwaba Pentecoste mumwe imishatsi yanyu iki Imana yavuze ko ari mwigire mwebwe mwene umumaraya mwigire umumaraya mwibara bari gihe mukora ibyo kandi bijanye n'Imana umugabo wawe nta burenganzira afite bwo gusubira kubana nawe umugore amwe imishatsi yiwe amura amara amazi umutwe wiwe nawe umugabo wiwe ibyo ni neza nareza mbega muvugiki kuri byo kandi mumpamagarira kuri byo ndonka makete wewe mutama wa yataye umutwe ni byiza cyane biseri yacho kimwe bahamagaye ijambo ryoze ry'Imana igihe cyose Imana yari koze rihamagare umwe yavuze ubundi munsi ati yemwe twizeye ukora muhanuzi sinizeye sinigeze mvuga ibyo sindavyibivuga sindi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana gusagerageza kubwira abantu kuri nivyo gusa reka ndababwira ijambo ry'Imana rikimbukira ibyo yavuze ati bakobwa b'Isiyoni ishami ryahunze urya munsi uguhamagara kwayo koze izobirya ubwiza mu maso h'umwami mucemwe abagore mwaronse ikibanza cyanyu cyo gucamo Hollywood yisi n'ibiganiro by'amasanamu nivyo bintu vy'imponesha kure mugera geza gutafata ko akarore mwambara imyambaro y'ubusambanye mwibarabara kano umuntu wese yavuze ati ngemwe abantu bashaka ko ubigisha ukuntu baronka mwe mugera n'ukuntu baronka muvuga ko mufise mwe mugera hanyuma mugahakana ijambo ubuzima bwanyu bwitegerekana ko atawe mufise murabona rero simvusha avuye ndiko ndababwira gusa ikiri kuri mwisuzume mubone Paul yavuze ati nihagira umumarayika avuye mwijuru yigira ikindi cyacu cyose araka vumwa bigaratiye arimo munani nivyo byogenda guteja kerin Kennedy yashyizeho umugenzo w'abagore hamwe n'ibi bintu byose by'ubugugu byo kumwa imishatsi n'ibintu bafise izo mpuzu zose zigisambanye kandi nk'impuzu z'abagore n'ibindi umugore wese mu gihugu ashaka kuzambara mwebwe abapentekoti namwe murabe Jacqueline Kennedy ntiyigeze ayumva ubutumwa nk'ubu iyaba yarabwumvise nkumbure yari kuba yihanye kera ariko mwebwe abagore b'abapentekoti murabwumva umunsi ku wundi n'umwaka ku wundi kandi mukaguma atakintu mubikozeko haleluya umwe muri Imana igiye kuzorambirwa Imana izorambirwa rero ndazi yuko mwiyumvira yuko ndo musazi bandanya ni byiza bagiye kubi yumvira uko bibihe byose igihe ijambo murabona ewe bahizi sokokra iyo nkota muze duhagararire ibi bintu byose iyo nkota ihagarare ihagarariye ni muze dushike kuri rya riba ahari isoko yuzu ya maraso yavuye mu misi ya Emmanuel atari umuyudi misi ya Emmanuel Imana iri kumwe na aha banyabyaha babizwa mu rugendo batakazwa bagatakaza ico ryabo ryose ryica kandi Betelehemu ni hazova umukuru azorongora abantu banje mwe mugera uyu munsi niwe arongora abantu kandi mwe mugera ni jambi zivyo mugaguheza twubashe cyane arongora abantu ibyo woba wiyumvira byose wewe fatana ni jambu utakoze mwe mugera ntabari ngawe ushingira na igishinga naye cyawe bwiti yuba uvuga ivyo byose woshobora gusimbaguri kuvuga mu ndimi no kwiruka nkantu wose kagumufise imishi eshati moye kandi ukora bya bintu ukora bigushingira intahembi yuko atari uko abegereye Betelehemu Imana ibahezagire reka tubyihweze Kristo ashaka ishengero ry'ukuri ashaka umugeni nimuze twicire inzira tuve ngaha duterere kure izinemera kugira ngo abanywa banya abanywa nyabo bashobore kugaruka bakuronka ico kunywa ico kumazi ya Pentekoti y'ukuri apfutse yatembye rimwe mwiri bari hamba yatatemba ntiwoze uyu munsi ukavyizera n'umutima wawe wose mu gihe twunamize imitwe yashakanya gato mfise ibintu byinshi ngaha unovuga ku mwanya ntiwobikunkundira ni saha zitatu zitanu ndibaza abahizi bari ngaha uko bangana mwebwe abakozi b'Imana umumethodist umubatiza umupresbiteri umupene n'ibindi wowe icyacu cyose we ndazi yuko ntari umukuru w'idini ntoshobora naravuye mu bugaragwa mfise iki cyakuweko akirya cyane ari jambo kandi mwizera yuko ari uko kandi mwizera yuko ari jambo niyo Betelehemu Yesu yavuze ati umuntu nazotungwa n'umutima gusa ariko ni jambo ryose riva mu kanwa k'Imana kandi jambo riri ngabe ibiri y'umuntu nazotungwa narirya kandi niwe jambo ewe muhizi usokora inkota iyi jambo kavuga uti ndavanye n'iyi migenzo ndajabutse ndagarutse ku ijambo ndagarutse kukuri bagabo bagore mbega ntimuteye iso ningene mwamye mukora mbega murashaka muri iki gitondo kuri iyi Noweli kugaruka kwerekana Yesu Kristo ukuri rero mwuname kimitwe yanyu n'amaso yanyu yugaye mwoshobora kutuza ibiganza byanyu muvuga muti senga mwene data Abrahamu byukuri ndashaka kubikora mu mutima wanjye ndabyizeye Imana ibahezagire mana we abakozi b'Imana abagore ahantu hose. Muri Betlehemu Betlehemu kibanza cy'umukate n'amazima na Kristo Betlehemu yacu nziza Betlehemu y'injiro abikora into bambere 15 muri mwe mumwe twabatirijwe mu mubiri uboneka wa Yesu Kristo dufungara ku ijambo ryiwe ese ikintu cyari cyo cyose kindi mfungurwa zi ntama gusa ibyo ni ijambo nta kindi mushobora kurishiramo zanemera niwo zumviriza hoya ntu mushinga ntaye ugende ukavuga uti yemwe ni nziza namba bibiri yivuga ko ari byiza iyo ni nziza nturi yarishaka ntiturishaka bari unze turishaka gusa ukoriri yewe mana data wacu uno munsi hari imiti misigaye ku isi heshonje abo tukibetrehemu ntoye mu buryo bwo akutiga bukengeretse bwanje bwo kutiga mwami nagerageje kureka uyu mugi mutoye unkunda ndazi ko bankunda mwami kandi ndabakunda hanyuma ndabakunda cyane gushika ndanezerewe sinshaka kubona ibi bivanze muri ibi bintu bihambaye maze mbavive kuremwa igihe cyamaze kurenga kandi ndabona ubwo bugingo bukengeretse hari mwibohero hanyuma barazi kwigihe bari bafise ako karyo mwami imana uno munsi ntibiturabe ibyo Yerusalemu ihambaye yuyumvira nico Goliyati na Ramoti gire yadi ni carico cyose siro nibibanza bindi bihambaye byo gusengera ahariho hose hariho Betlehemu nturi mutoya muri bose ariko inyura inyuma yawe inyuma uva mu ba Methodist Baptist Presbyter abakatolika igisa agaragikuru naramoti jira ya haritari yarwaniye kandi shiraho kumbure wese ya yarwaniye kandi nibindi ariko mwami mwana warahagurukije umugwi wa Pentecost kandi namba batagihinduke bakore cyakintu nyene Yesu w'i Nazareti nagusavye mwami ureka abanywanyi bawe muri izina emera zose hari inyuma ishire hejuru mu izina ryawe ucaga kuri izinzane emera hanyuma bahindukirira kuri jambo ritavanze bashire ku ruhande uburemere bwose bukunda kuzizingiraho bashire ku ruhande isaha yose bafise hano bagwa nabi mu kugerageza kugira abanywanyi bigira abanywanyi bidimwe mwami mana reka bagaruke bahindukirire Yesu Kristo tugushimagize izini idini rinaka canka abantu bari bo bose ariko Yesu Kristo wenyene yari Dawidi abo bantu bagwanira ari yari Dawidi bashimiye ubuzima bwabo kongora kandi bahizi bahambaye atabwo babahisemmo aguca harya kuko cari cifuzoje cari cifuzo kunywa amazi yo muri rya mwami mana nkumbure ntitwumva ibyo akukwegwa kwegwa gusa ariko raba icyifuzo cawe iki bikwibiko nkuko yabwiye Yohana kuko ari byo bitwenga bitwega cyanke bidukwiye ngo dushitse kugororoka kose biradukwiye nk'abakozi b'Imana ikigiye kuraba ko ari jambo ryigishwa ko ribikorwa biradukwiye umuntu w'iki gihe tubayemwe abantu bahambaye mwisi gihe ewe mana bari hariya bareke babibone kandi bafata inkota ntacho bitwaye aba barwanya namba Imana iri mu ruhande wanyu ninde ashobora kubarwanya nturajwe ishinga no gushinga mu ngorane uko tubayemwe mu bantu ntiturajwe ishinga no gushira mu kwishira mu ngorane iki kirya cyangwa ikindi dushaka kugarukana amazi y'ubugingo utureke tujibeterehemo mwami ubikore umwe wese muri twebwe ubikore abari aba bagora tankeka namba bashize ikiganza cyabo batewe isoni bareke babone ko aba bagabo bazokora nk'umushinga naye Kenneth muri iyi minsi bazoba nk'abagabo bagabo bategerezwa gupfa abo bagore bariko barapfa ndiko ndapfa turahira twese kuri inosi kandi mumenye ko akanya gatoye gusa dusigaranye iminsi mikeyi cyane byonyene kandi mana mu gishingo cyo kugaragaza kuba uburyo bwo gukora kunini ya mwami ureka aba bagore n'abagabo babone iki gitondo kurukuza kwawe mwami ewe mwami kuza ku mwami ahambaye Yesu kandi tubona mana ko wese muri abo bagabo basokora ibyo nkota kandi barwaniye Dawidi gihe yari impunzi ge yashika ku butegetsi bayabagiza abagabo ibisagara umwe wese yare afise ibisagara kandi warasezeranye muri bibiliya yako twogira ibisagara wewe nk'abanyamahanga baragaga n'abanyamahanga kugira ngo dushobore kuba abasangira ukwera kwiwe no kugororoka kwibutureke iki giye mwami nk'abagabo babahizi dufatira ijambo abo bamukimbuke muri iki giye bazoba baganze ibisagara tare nk'uko dushaka kuba baganze ariko dushaka kuba basavye biwe mwami ewe mana turabona igerekwa ry'aba bantu bakeya nk'inkewe uyo mugwe mutoyo uyu bita kuza Paulo yavuze ko mugeciwe mu nzira biti gica basazi ariho ashaka gukuguhorera ijambo ryiwe n'ukuri kandi mukuri cha waso ino munsi nibiye bidashira ewe mana dusige ni ijambo ryawe kandi ushitse ijambo ryasezeranye kigiye ritoshika ewe muri iyi nyubako iki gitondo tumeze nk'ibikoresho bikayanga na vy'Imana ewe twogenda nk'inkoti cha ibibatse mu kirere kugira ngo ikate buri bumeremere n'ikintu cyose gushika dushobore kugarukana hano Kristo no kuzanira ubunyobwi ikinyobwa dupfu gifutse cyitwa mwami wacu mugishingo cizo nemera zishaje zita atemba reka abantu banywe kuri zo yo soko muhezagiro wa Pentecoste ubukuri upfutse umari nyota kuburyo ushobora guhezagira umutima wiwe no kumugarukana kuri twe bwubukira ubiturose mwa mu izina rya Yesu niho ndabisabye mugiye dufise imitwe yacu yunamye namba umuvuzi wa piano cyankinanga cyankicaje cyo haza kunanga piano ndashaka ko turirimba bino hariho isoko yuzu ya maraza yuzuye mu misi ya Imana igihe abanyavyaha batwiriye munsi muri uwo muva umunyavyaha umunyavyaha niwe ukutizera batizera batwibiye ukuti ijambo yo aba bayuda ntibashaka kwizera ko barabatizera biyumvira ko bari barakijijwe ariko Imana yamenye ko bari bakeneye umucunguzi basengera umurwanyi Imana yabahaye umwami umucunguzi baremereye ico bari bakeneye ko bari akaganuke kabo ka Noeli ico nico mukeneye uno munsi ico nico nkeneye uno munsi umucunguzi kubwo kwizera kwanyu umucunguzi avuye kukutizera kwanyu mu gihe turirimba tubisengera twe gusa ubu mu mitima yacu musenge gusa bivuye ku mutima ndabasabye shengero hari isoko ryuzuye amaraso yapfuye mu mitsi ya Emmanuel kandi abanyavyaha abatizera batwibiye sumunywanyi w'ishengero ubu munsi ya aho ni habanywanyi bishengero batwibira batakaza ico ryose ry'ivyaha batakaza ico ryose ry'ivyaha batakaza ico ryose ry'ivyaha n'umunyavyaha mwami Yesu ndasaba ubukutwakira nishitse ubwanje neza ngahamwe n'uyu mugwe mwami eshiburira ukutizera kwanje kose mwami kure yanje ureke mfe nkuko Samson yari zereka mfane n'aba bafilisitiya reka nkore icyo ari cyo cyose nshoboye gukora ariko mana weze ubugingo bwanjye ishira kuru gukekeranya kose namba hariyo ikindi cyo ari cyo cyose muri ijambo ntizera mwami kandi namba ta kintu kinaka nga utasezeranye ko ntashobora kubona ubuzima bwanjye gitu bwagaraga ijambo ry'iki gihe rero mwami umparire umparire mwami mpa gushira manga mwewe mwami nkeneye gushira umutwe gumu cagagura iki kintu cagagura kino gihome kuko ndazi ubugombe bwawe warabivuze bitegerezwa kuba muri kino gihe uko wari byari mu bisi ya Sodoma niko bizoma mu gihe cyo kuza kumwana atuburamo ko gukora akwanyuma kino kimenyetso cyanyuma icyatanzwe kwishengera ico cari kimenyetso cyanyuma c'urubyaro rwa Aburahamu gwo mubirirwa abonye jambere uko umuriro turira isi y'abanyavyaha kandi niki bimenyetso cyanyuma c'urubyaro rwiwe rw'icamira uzoba imbere yuko umuriro turira isi y'abanyamahanga wewe mwamese bobona igituma Yesu yategerezwa kuvukira ibeterehemu ni jambo ryawe n'isezerano ryawe bahezagira ubudata ndabagwahaye nk'ibikombe kandi se twebwe twese hamwe mwami two kwega ijambo no munsi no kuja imbere mu izina rya Yesu amen Imana ibahezagire murakunda umwami Yesu murizera yuko ari ukuri muduti ibiganza namba muvyizera ko ari ukuri murakoze bage namba nibaza ko bande yazimi nibande babazi yazimije murabona mukuvuga ngandi sindi ko ndavuga mwebwe iyo bandi ja hose kwisi kandi abagabo n'abagore bose kwisi yo bazoyumva atuje igihugu mu kindi bugu bo gusabashira utu tuntu dutoya mu matwi no kuvuza ivyo bintu amajana n'amajana y'abantu akandi murazo mwebwe abagore sinshaka kubababaza igihe ndababwira ibintu ariko nimba umwungere wanyu atababwira ivyo hari ikintu kinaka kitagenda neza kuriwe nta nkomeza afise zo kubikora ariko ari ikinyuma y'idini canka ameze nka roti yicara hasi imbere y'uko umuriro utibuka ntiyari afise ikintu nyaco gisabwa akugira hagarare bibiliya yavuze iti vyaha vya Sodoma vyabaza ubugingo bwiwe muri mbunzi ubugingo bwiwe bwamye ibirenge ariko ntiyari afise ikintu nyacho egisabwa guhagarara hariya no gucira ububanza akandi umwungere atabwira umugore ko ari bibi kumwe imishatsi yiwe hari ikintu kitagenda neza kuri uwo ni kwambaza zino mpuzo namba bagabo mwebwe abagabo mureka abagore banyu bagakora ikintu nk'icyo ni gikiti kigenda neza muri mwebwe ni gikiti kigenda neza kurongora umugore wawe hose mu gisagara nko mu maraya wo kumugaragaro hanyuma ukubite ikofu umugabo wawe munake imwa amututse ni wewe ukwiriye gukubitwa ikofu ukono kuri kandi imana izobikora umunsi umwe navyo ukono kuri dukenye akugaruka kuri ijo sivyo gusa icyo nicyo ni ugitoya ari kukuronka guta ibintu bihambaye namba wanka bitoya ushobora gute kwiga ibiharuro bihanitse nimbatazi abece ntushobora guharura gushika kwica umushobora gute kumenya igiharuro byawe utegerezwa gutangura kuva munsi ari kutegerezwa gutangurira hejeru maze manuka ngase maze ugaharure neza iki nico gihe cyo kubikora ubu no heri kwari ukuvuka kwa Kristo mureke Kristo avukire muri mwebwe Kristo niki e Kristo ni cyane ni bangahe bazivyo ubwa mbere na mbere jambo kandi jambo yahore nyene kandi uwo jambo yari imana umuntu munaka yarije yavuze je mwene data Abrahame wewe babazi uko wanka bagore siko ndi mfise urukundo nyago kwa kubwa bashiki bacha bagore bamwe bazohindukirira kinogi mwiyumvira ko muse musa neza na masa tukura ni chatsi kibize nimishatsi moyo uwo mugaba afise icyumviro gitandukaye gutsumba ico mfise ndakunda ubwo bugingo buri muri we nibwo butegerezwa guhura ni ma ivyo nivyo mushikanje kubye bihe bidashira ese kintu gitoye iki gitsina ngaha kwisikizo nibangahe bigeze gusoma gusubira inyuma ukagwa kwa rukugwa kwa Roma atankeka murabe hari igendo kimwe nyene turi ko turakora kugwa nimbona no mpuza bitsina urwaruka mu bintu birimo neza na neza nyiri ubudyo dufise ingora nezi vangura ryamoko kandi urwaruka ruganza n'imibonano mpuza bitsina neza uburyo bwami bwa Roma bwaguye baraheze imyaka 1000 akandi byaba byatsi ngaho bugira akandi hagati mu banyamahanga murabona uruzazane hagati mu madeni yo mana igihe tubayemo amen umwami mana yavuze ndavyizeye ubu duhaguruke igihavuze igihe kuri twebwe cyo kubaha avuze iki kubwo ubuntu bw'Imana kubwo ubufasha bw'Imana ndiye meje gusumba uko binigenza kuba nkimbukirira ijambo kandi ngerageza gukora ibyiza bibaho kubwo ubufasha bw'Imana kugira ngo nshinzirie gushike i Betlehemu bugira kandi ahaba rorere i Betlehemu bashobora kunywa kuri iri rya rusoko nibangahe bazokwifatanya nanjye nshiri ibiganza byanyu hejuru mupfe ndasezeranye Imana ko nzobikora Imana ibahezagire umwe yunama ikimitwa yacu akanya gatoya gusa kandi ndizera ko mwene data ngaha mwene data Jeffrey ngo ngaha agiye gusezera ikoraniro mu gihe twunamitse imitwa yacu mu isengesho namba mubishatse ni vyiza cyane mwene data.